Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, kuki utaka vuga bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham mu gitondo ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda 1963 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami abahezagire, nimuze tugume duhagaze akanya gatoya mu gihe twunamika imitwe yacu. Mbega hariho umutwaro udasanzwe hariya, namba mubishaka mumenyeshe mu gutarika ibiganza byanyu ku Mana, muvuga ku bw'ibyo muti mwamurazi bihe. Data wo mu ijuru, mu by'ukuri turi ihanga ryagiriwe ibakwisha igitondo kuba dukoranye mu nzu y'Imana, aho tuzi ko hariho benshi cyane bashaka kuba mu nzu y'Imana iki gitondo, kandi bari mu bitaro no ku buriri bw'abagwaye, kandi watugiriye iribakwe ryo kuba ngaho uno munsi, kandi nta na rimwe tuza kugira ngo tubonwe abandi, naho dukunda ugufatanya kwacu n'abandi, ariko twashobora kubikorera mu ngo zacu, ariko twaje ngaha gufatanya nawe. Yatuzanye ngaha twese hamwe nk'abana bakundwa ba mwene Data. Turagukengurukiye rero, kandi uburyo bwonyine tuzi bwo gufatanya neza nawe ni ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri. Dukoraniye ngaha kubw'inkomezi za Mwami. Turazikenewe Mwami, dutegerezwa kugira inkomezi zo kwihanganira imisaraba twikoreye, kandi turasaba ko uturungikira Mwami wera ahambaye uno munsi, maze adukomeze twese. Wishyure imitwaro y'ihanga ryawe mu gihe bakoranye, kandi batanze ibiganza byabo kuri wewe ko bakeneye ibyo bintu. Umwe wese Mwami, turagukengurukiye ko wazigamye ubuzima bwa mushiki wacu Yungren ijoro riheze mu isanganya ku ibarabara ngaha. Wabagiriye ubuntu Mwami, kandi turabigukengurukira. Kandi ubu turasaba Data wo mu ijuru ko ubandanya kuba hamwe natwe, kandi udufashe mu gihe tubandanye urugendo. Umwe wese muri twebwe ubure inkomezi zidasanzwe z'ukwizera ko kumenya ko ukuba ngaha kwawe kutiyegera gutsindwa kuja kuba hamwe natwe. Muri iki gitondo turashobora kuva ibibazo bwacu, turazi ko abamarayika bashagaje iruhande yabamwubaha, kandi bazoterura kugira ngo twoye gusitara ku ibuye. Kandi turasaba ubuko duha imyizagiro yawe ku bw'ijambo, kandi uvugire muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndakenguruka ko izuba ryaka hanze, umucyo w'izuba ririko riraka, hari hameze nabi cyane iki gitondo, kandi nibaza ko muri aka karere by'umwihariko dufise igihe cyijimye kirambirana cyane. Rero kubona umucyo w'izuba ugaragara hanze ni byiza cyane. Inama y'umuryango muto uno munsi, nahuye n'abavukanyi banje, kandi bari mu nzu ya mushikanje na bamwe bo mu muryango mu micungararo y'igisagara. Umugwi munini y'aba Branham bose bagiye hamwe kuva Kentucky ngaha, nibaza ko twotegerezwa kukota igisagara. Hari benshi cyane, ariko ni ugusubira muhira gatoya gusa. Twari dufise umugenzo wo guhurira mu nzu ya mama, kandi yari inkingi ifatanya yatugumiza hamwe ngereranije. Ariko Imana yatwaye inkingi ifatanya mu ijuru, kandi nizera ko twese tuzohurira hari ujya munsi umwe. Kandi rero navuze ujya munsi, navuze ntimurazi, nizera ko nzogabanya ubutumwa bwanje bwo kuyinga gushika nko iminota 20 kandi cyangwa 30. Hanyuma rero nzosengera abagwaye. Rero niyumviriye kuri ibyo kino gitondo, kandi niyumvira ijoro riheze igihe mushiki wacu Downing yampamagara, maze akambwira yahamagaye Billy, maze amubwira ko we na mushiki wacu Yungren bari mu nzira bataye inzira, kandi bagize isanganya. Kandi mu gihe Billy yari kiri ku idirisha ngaho, sinzi ko icyo gihe cyari kinkumbure muri iki gitondo, Nari nasinzira kanya katari gatoya narabye hasi kwa mwene data wuda matara yari yazimye rero narafukanye gusa kugira ngo nsenge kandi gihe nasenge ikintu kinaka cambuye gusa giti bimeze neza kubwivyo rero nabwiye biri nti mubwira uti byose niko nibaza birajya kugenda neza ndanezerewe cyane kubona muri iki gitondo kandi bice mu nzu y'umwami bagarutse ngai nyuma y'urugendo abantu badukunda cyane kugenda ibirometero amajana baje kumviriza ubutumwa zarero nimviriye nti ubutumwa bw'iminota 20 n'ukuntu ni kwega ntibomeregwa neza rero nimviriye gusa ko nk'uburebure bungana kutya kubw'ibyo rero kumviriza umuhungu wa mwene data yungeye niki gitondo aririmba ukuntu ahambaye yari bari bifise insiguro nini ya kuri we muri iki gitondo gusumba uko byari bifise byo kumuhingama Imana ihambaye yo mu ijuru yazigamye nyina na mushikiwe bagaciro bakundwa rero uyu munsi twiteze ibihe bihambaye mu mwami kandi nari mvise ibisomwa bibiri cyangwa bitatu bitandukanye ngana ariko ndaraba kandi sinakoze sinashobora guhitamo nyine icyo novuga muri iki gitondo kimwe muri byo cyari tura imitwaro yawe kuri we kuko arakwitwararika rero namba kwitwararika kuki wewe utomwitwararika hanyuma rero ikindi biri poro cyangwa si biri poro undi muhungu wanjye Joseph yanzani iki gisomwa haraheze igihe kirekire yari yicaye mu cumbi igihe kimwe maze aravuga araba hejuru ku ifoto kandi biri cyangwa Joseph arakunda cyane ubwato nk'abana b'abahungu batoye ubwato n'ifaransi murabizi kandi yambwiye ati papa mbega Yesu afise ubwato nuko mvuga nisinzi hanyuma rero amaze guhaguruka agasohoka natangwe kumvirana imbega arafise ubwato maze umuramwigisomwa ncanda cyandika ngaha mu gitabo cyanjye mbega Yesu arafise ubwato nuko ntangura kwiyumvira nti igihe ari ngaha ku isi yategerejwe gutirinda yovukiramwo imva yo guhambwa mu bwato bwo kugiramwo kuvugiramwo ubutumwa ariko we ni umudereva wa bwa bwato bwa kera bisiyoni atankeka arabufise ariko nabijya bisomwa nariko ndiyumvira niyumvira nkumbure no bitora hanyuma imbere yuko tuvaho ngaha dutahe murazi nkunda kuvugira ngaha mu rusengero kuko ni urusengero rwacu bwite twumva umwidegembyo wo kuvuga icyo mpemu yaravuga cyose ahandi hantu naho umuntu ashaka kwakira wumva umengo uraboshe gatoya kuko uri mu ishengero ry'undi muntu kandi ashaka kumucinga nawe bikwiriye kugira ngo ubahe ibyiyumviro byabo n'inyigisho zabo nagize ibihe byiza cyane indwi kwa mwene data Batman hariya kandi nagiye mu ihingurira aho bakora amaforomaje ndabona we n'umugore wiwe n'umuhungu n'abandi baringaye iki gitondo kandi nanjye ni mbira yuko ihinguriro ry'amaforomaje ryo bayikintu kimeze nk'ibindi bibanza nagiyemo yo ahantu hacafuye hasa nabi mana we nshobora kuvuga ikintu kimwe nshobora tanyeka kugumutekanya aho hantu ntibisa nabi hasa nabi haraba hari ahantu hambere hasa neza nigeze kuyumviramwo na cyane cyane mu ihinguriro kandi mbona neza niyumviriye niyo nkumbure bakora nk'ibiro nka 45 by'iforomaje ku munsi kandi bakora matoni atandatu buri munsi kandi hariho amahinguro atatakora niyumviriye niyo mana we ninde arya amaforomaje yose ariko umwami yarahezagiye uwo mugabo nagiriye ubakwe ryo kuba hari iwe ahantu heza cyane aho bashobora kuba ku bwa Kristo buri munsi nk'uko babikora nabonye n'abahungu biwe kandi si abana beza cyane turakenguruka rwose ku bw'uko gufatanya duvise hamwe n'abandi nasanze umwungere wabo wa kera yari umugabo nzimwe ne data gireye umuntu mwiza cyane wo mu kwizera kw'abapentekote biyunze twawe yaraciye imyaka ije Johannesburg Arkansas kandi sinari nzi yuko yari umwungere wiwe yamara rero mwibuke bikonane ku mugoroba hanyuma rero umwami abigombye kuwinga ubwira kandi twizigiye kuzovuga kandi rero niyumvira yuko kuyinga ukurikira rero ntegerezwa kuzoja Chicago hanyuma nzoba ndi kure akanyagato yantegerezwa gusubira umuryango muhira gusubira canke gusubira muri Arizona kugira ngo bo abana bashobore gusubira kwiyandikisha mu ishuri hanyuma rero tuzoreka kugora umwungere tumutwara ibikorane vyiwe kubw'ivyo turakengurukira mwene data Neville kubw'ukwakira aba bantu kwiwe murazi kuba yantumiye kandi we ndamukunda mwene data umuntu nk'uyo atabugunge burimo atakwikundaniye mu Kristo by'ukuri gusa ndabikunda rero tugiye gusoma bimwe mu byanditswe hanyuma duce tubivuga ko kandi sinsigura igihe tuja gusohokira nyuma y'ubutumwa burebure ariko nimvira yuko nariko ndavuga wa munsi kubyerekeye kuvuga umwanya munini ya cyane maze umuntu umwe avuga ati emwe ubu namba wavuze gusa amajambo make ya kandi namba wavuze gusa akanya gatoya kandi ukabusa n'uwavuze mu migani uko biri kose yavuze ati ntituzokwigira dushobora kubitahura yavuze ati bandanya gusa uvuga kandi nyuma yakanya gatoya biraza niko yavuze rero nkumbure umwami ashaka yuko tubikora mwami ijambo ryawe riri ngaha kuri ya rutari ryuguruye kandi dutahura ko umunsi umwe zokungura ubugihe cyaryo cya nyuma yari ijambo rizoba umubiri kandi rero turakengurukira kuri uyu mwanya w'igitondo kandi utwuguruye na muhemu yera ibiri muri iri jambo tuja gukenera muhemu yera ashobore kutwigisha uno munsi ibintu twutegereje kumenya kandi dushobore twebwe rero natwe kumviriza neza ijambo ryose turipime byimbitse kandi rero ese abo bari kubarumviriza mu buryo bw'ibande bashobora kumviriza neza kandi ese twebwe dushobore gutahura icyo muhemu yera agerageza kumwishyura kuko turatahura namba adusize rero gusigwa ukubusanyi kubw'intumbero ko yotuzanira ibyiza kubw'umwami kandi imitima yacu n'ugutahura kwacu byuguruke mwami dushobore kugira imyidegembyo yo kuvuga n'umwidegembyo yo kumviriza kandi dushikire ukwizera twizeye ibyo twumvise mu gihe biva ku ijambo ry'imana kugira ngo bituzane mu bugingo budashira ku munsi uhambaye utegerezwa kuza uduheza gihundo munsi gucire ku iteka mu gihe turi mu makosa tumenyesha ingeso dufise kandi uduheza gire mu buryo bugororotse kugira ngo dushobore kumenya inzira ducamwo n'ukuntu dukora muri iyi si ya none kugira ngo mu buzima bwacu dushobore kubahiriza Yesu Kristo yadufiriye kugira ngo aduhe ubugingo bw'ahazoza hahambaye ubwiza
that we might bring honor in our living here to Jesus Christ who died to give us a life in the great hereafter. We ask this in Jesus' name. Amen.
Amen.
Iki gitondo ubu nshaka gusoma gusa ahantu habiri ho mu byanditswe kandi hamwe muri ho haboneka neza mu gitabo cyo kuvayo
mu by'ukuri bo mpinaho mu gitabo cyo kuvayo hamwe ni igice cya 13:41-42 kandi hakurikira ni igice cya 14:11-12 ubu ndasoma mu kuvayo 13:11-12 kandi uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mu ijoro ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango niyo nyine y'umuriro ntiyabava imbere mu ijoro ubu mu kuva 14:10 kandi Farawo abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona Abanyegiputa babonye nyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho kandi rero babaza Mose kubera hariya mu marire kandi babaza Mose bati mbega nta mva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira muri ubu bugaragwa ni ikiki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa iki si cyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa kuko icyiza kwari uko dukorera Abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa ngiye gusoma iyindi mirongo mikeya kandi Mose yishura abantu ati ntacyo mutinya rero mwumvirize neza ngaha Mose yishura abantu ntacyo mutinya mwihanganire gusa murabe agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi kuko Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi uhoraho niwe agira ngo abagwanirire namwe nimunumire gusa uhoraho abaza mose ati ni iki gitumye untakira babarira abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye abisirayeli baci hagati mu kiyaga nko mu misozi nanjye raba ndakomantaza imitima y'abanyegiputa nabo bahace babakurikire maze mbone kwihesha icyubahiro kuri farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafaransi biwe kandi abanyegiputa niho bazomenya yuko ndi uhoraho ninamara kwihesha icyubahiro kuri farawo no ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe maze umumarayika w'imana yahora bagendera imbere avayo agaruka inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo irazihagarara inyuma yabo ije hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisirayeli ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu hacura umwiza ku ruhande rw'abandi haca haba umucyo wo kubonesha mu ijoro ntibaruha begerana iryo joro ryose nuko mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga ahoraho awuhutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba akesha ijoro ryose asubiza ikiyaga inyuma amazi ayagabanganyamwo kubiri ahindura ikiyaga ahumutse maze abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babonye inyuma n'amafaransi ya farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafaransi biwe nuko mu gicugu cyanyu uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu arungika ingabo z'abanyegiputa zikivutu atuma amagurudumu imikogote yabo afata ntiyabagikwega neza maze abanyegiputa baravuga bati enda duhunge tureke abisirayeli kuko uhoraho abatabara ari we atugwanya ijambo ry'umwami rirahambaye cyane riri ryiza cyane nta buryo bwo guhagarika kurisoma rihinduka ubuzima mu gihe turisoma nibaza ko muri iki gisomwa cy'iki gitondo nubwo kiri ko gifatwa ku mabande nshaka kuvuga iki mu gutangura kurisanga ndisanga ubwanje kandi impamvu ejo igihe nari ko ndiga nashyitse kuri iki kigwa hanyuma rero niyumviriye nti ndaje kuvuga kuri ibi imana ibishatse kuko binsubiza hasi kandi ndizeye ko twese tubisubiza hasi kugira ngo dushobore kubona kandi bitume turangamiza hejuru hama twige gato mu kugereranya rero uko icyo gihe cyari ni igihe cy'ubu nshaka gufata aya majambo atatu nk'icyigwa kandi ni kuki utaka vuga imana yabwiye mose hano no ku murongo wa 15 iti uhoraho abaza mose ati ni iki gitumye untakira barira abantu bakomeze bagende kandi ati kuki utaka vuga ubu dufise ikigwa cyiza kandi ngerageza kunyarutsa uko bishobotse nk'uko mpwemu yera turongora kandi nshaka kuyumvira kuri iki kigwa cya mose atakira imana mu gihe cy'ingorane hanyuma imana yakebura mose neza mu gihe cy'ingorane kandi gusa ni ibisanzwe bisa nk'aho ku muntu gutaka kandi rero mbega inkebuzo ku mana ihindukiye hanyuma ikamwihanikiriza ko yabibuze kuko yamutakiye gisa n'ikintu kigoye benshi kenshi iyo turavye ibyanditswe mu buryo bwacu bwo kuraba bisa n'ibigoye rwose ariko iyo tubyizeye umwanya muto yadusanga ko imana mucobora byose izi gusa ishyirika irakora kandi irazi ingene ikora ibi bintu n'ingene ihangana n'abantu irazi ikiri mu muntu iramuzi ntitumuzi turabizi gusa mu buryo bw'ubwenge yari azi ikiri by'ukuri mu muntu. Mose yavukiye muri iyi si kandi yari umuhungu azi ubwenge, yavuze ngo azoba umuhanuzi mukiza. Yavukanye n'ibikoresho muri we nk'umuntu wese aza mu isi avukana ibi bikoresho, nk'uko nize neza mu kumenya mbere kw'Imana n'ugutoranya. Si uko Imana ishaka kongira upfa rubi ariko bose bihane, ariko kuko yari Imana yategereza kumenya kandi arazi iherezo kuva ku itanguro. Murabona nambi itazi rero ifise itanguro n'iherezo, kandi nambi ifise itanguro n'iherezo si Imana. Rero ntiyashaka by'ukuri kongira upfa rubi, ariko yamenye uzo rimbuka n'utazorimburwa. Icyo nicyo gituma icyatumye nyamukuru Yesu aza ku isi kwari ugukiza bajya ab'Imana, biciye mu kumenya kwiwe kuva kera. Yabonye yuko bashaka gukizwa, murabona, kuko isi yose yari yakiriwe kuyiteka. Kandi simbona ukuntu twashobora kubyigisha ukundi kuntu gusumba kumenya kw'Imana kuva kera. Kandi Bibiliya ivuga ku mugaragaro yuko aziherezo kuva ku itanguro, kandi ashobora kubivuga. Kubw'ibyo uyu muntu agerageza kubikira ukinaka atarariko arigana gusa, kandi vuba na bwango bizogaragara. Ivyaha vyawe birakugaragaza, ntushobora kubifuka. Ariko igifuniko kimwe cyonyine cy'icyaha cy'amaraso ya Yesu Kristo, kandi ntashobora gusiga Imana itaguhamagaye kuva ku kuremwa kw'isi. Icyo ni cyo amaraso yasesekeye, si kuhonyogwa, kandi si kufinishwa, kandi si gukinishwa, kandi si kuvuga ibibi no kubandanya. Yari kubw'iyo mvo nyayo, uko ni ukuri, si uko ngo azokinishwe, si uko ngo yigarunwe mu vuga yuko ibyaha byapfuswe mu gihe bitapfuswe, kandi atamuntu ashobora kufukiga ibyaha atari uko izina ryiwe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Mbere y'ukuremwa kw'isi, Yesu yavuze ubwiwe ati, nta muntu ashobora kuzaho undi data atamukwegereye, kandi abo data yamaye bose muri kahise bazoza kuri jewe. Uko ni ukuri, kubw'ibyo ntushobora kugira ayo majambo abenshi ari ngaha kubera ukuri no kubera gukosora. Kandi Mose yavuze ati singabire y'ukwizera, Mose yari afise ukwizera guhambaye. Turakubona aheza kanya kuva muri we, kandi yavukiye mu muryango ukomeye nk'uko tuzi ko se na nyina, no kuva mu muryango wa Lewi inkuru ngaha imbere y'ibi mu gitabo cyo kuvayo gitanga neza cyane ubuzima bw'uyu muntu ahambaye. Kandi yari umwe mu bantu bahambaye cyane ba Bibiliya, kuko yagereranywa neza cyane n'Umwami Yesu. Ukuvuka kwiwe kwari gutangaje cyane nk'Umwami Yesu. Yavutse mu gihe cy'ihamwa nk'Umwami Yesu. Yavutse kugira ngo abe umucunguzi nk'Umwami Yesu. Yahishijwe n'ababyeyi biwe kure y'umwanzi nk'Umwami Yesu. Kandi yagize igihe cyiwe cy'igikorwa nk'Umwami Yesu. Yari umutware nk'Umwami Yesu. Yari umuhanuzi nk'Umwami Yesu. Kandi utanga amategeko nk'Umwami Yesu. Kandi tubona yuko yafiriye ku rutare, kandi yategerezwa kuzuka, kandi n'ikindi kintu cyose, kuko imyaka 108 nyuma yaho yari ahagaze ku musozi wo guhindugwa avugana n'Umwami Yesu. Murabona, abamarayika baramujyanye, nta n'umwe azi aho yahambwe. Ndizera ko Imana yamujyanye kandi yafiriye ku rutare rumwe yakurikiye iminsi yose y'ubuzima bwiwe. Kandi yari akarorero neza na neza ka Kristo. Yari umwami hejuru y'abantu, yari utanga amategeko, yari uwihanganira abantu, yari ikintu cyose mu kigereranyo cyo Kristo yari. Ubu rero murabe yavukanye izo ngabire zihambaye n'ingeso nziza muri we, ariko byasabye gusa ko ikintu kinaka kimukurikira kugira ngo icyo kintu kibe kizima.
See,
murabona urubuto rw'Imana by'ukuri rwashyizwe muri twebwe kuva ku kuremwa kw'isi, kandi igihe ujya mucyo wakubita kuri rwa rubuto bwa mbere waruhaye ubuzima, ariko umucyo wategerezwa kubanza kuza ku rubuto. Nk'uko nigishije kenshi kuri wa mugore muto yakwiriba, we muri kujya yari naho yari umuntu w'ingeso mbi, naho ubuzima bwiwe bwasuzugurwa, kandi yari uko kubera imigenzo ntiyari bwigere imukorako. Ariko yamara igihe umucyo wamurasirako ubwa mbere yarawutawe n'ingoga, kuko yari ikintu kinakajya kugira ngo kiwihishure. Igihe ubwina buhamagara ubwina, ategerezwa kuba ubwina ahantu hanaka kwishyura uwo muhamagaro. Kandi Mose ngaho yavusiye umuhanuzi, ariko yarerewe mu ishure ry'ubwenge no mu ngoro ya Farawo. Farawo Seti yarerewe ko yari umuntu yari afise icyubahiro, kandi yizera Yosefu ko yari umuhanuzi w'umwami. Ariko haje Ramesesi nyuma ya Seti, kandi Ramesesi ntiyitaho Yosefu. Kandi rero kubw'ibyo, aho niho ingorane zatanguriye. Ubu rero igihe haza Farawo ataraza Yosefu. Ariko izi ngabire zihambaye, reka tuzivuge ko akanya gatoyi rero imbere y'uko dushikira ku gice cy'igisomwa nyamukuru. Mbese uburyo budasanzwe bwo gutegura igisomwa no kugitunganya, kandi umwami adufashe muri iki gitondo mu gihe turi ko turagitunganya. Mose yavukanye ingabire ikomeye yo kwizera, hanyuma yasizwe amavuta, hanyuma ahabwa ibango ku gisaka cya k'umuriro kugira ngo akize ubwo bwoko bw'Imana. Ubu nimuraba ingabire ikomeye umugabo yari afise, yavutse kubw'ikintu kinaka. Imana yari ifise umugambi muri iki. Imana ibafise ku mugambi kubona muri ngaha. Murabona yaba mwashobora gusa kuza ahantu n'ingorane zingana gute, woba murinzi Imana no mu bwenge nyene. Mose yaravutse, hanyuma rero nyuma yarazanywe ahantu aho yasizwe amavuta. Kandi nimuraba urubuto rwaraho hamwe n'icyumviro cy'ubwenge, hamwe n'ukwizera kose ko yari yavutse kugira ngo akize iryo hanga. Ariko rero ntigwabayeho kugezaho uwo muco w'igisaka cya k'umuriro giciriye ko kugezaho yawuboneye. Si ikintu yasomye, ariko n'ikintu yabonye n'amaraso y'ikintu cyamwihishuriye. Yo ese ingene ibyo byazanye ubuzima ku bintu? Niyumvira ko umugabo wese cyangwa umugore, umusore cyangwa inkumi, kandi niyumvira ko mu byiyumviro by'umuntu biyumvira ko ijambo ari n'ibindi, kandi ntibashobora kuronka icishimikizo gikwiye mu gihe bataratahura n'uwo muco uzana n'ijambo mu bugingo. Ndiyumvira ko atashengero mu bikorwa vyabwo, n'ubwo ryoba ari iry'ubwenge canke ry'inkomoko. Iryo shengero ntirishobora gutera imbere mu gihe ikintu c'insigabwenge kitahishuriwe mu bantu baryo, kandi bararibona. Ikintu bashobora kuvugisha kandi kikabihishura cemeza iryo jambo ryanditswe. Rero nimwibuke ingihe Mose yabona ico gisaka ca kumira iryo jambo ryaragaragazanywe neza, ryari ijambo Mose ntacamutera ubwoba. Iri jwi niki riko rikihano, kubera ko Imana yari yamaze kwandika mu vyanditswe vy'itanguriye ko ihanga ryawe rizoba inyamukira muri iki gihugu c'abanyamahanga, ariko bazogarukanwe inyuma y'imyaka 400 bazogaruka muri iki gihugu. Ubugira kandi kubw'ibigabitanyo by'abamori ntibirakwira. Rero imyaka 100 imbere Imana yavutse iti Isirayeli izoba inyamukira, kandi izofatwa nabi iki gihugu c'abanyamahanga, kandi izo kigumamo imyaka 400. Ariko Imana n'ukuboko kw'inkomezi izobasohora. Rero murabona hamwe n'ico gisaka cya k'umuriro, Mose yari abizi mu buryo bw'ubwenge, kandi urubuto rwavukiye muri we rwari mu mutima wiwe, kandi yaragerageje akoresheje ukumenya k'ubwenge hamwe n'ijambo. Yagerageje kubakurayo, kubacungura, kuko yari abizi ko ari cyo yavukiye. Yari abizi umwanya ibyanditswe byose byavuga ko bari ngaho ikiringo cy'imyaka 800 nk'uko tubize ubu umugabo umwe yambajije haraheze umwanya kuvyerekeye kuzana kuzamurwa turabize tubahaye umwanya w'inyongera mu bwiza mugwa riri hafi kandi kuko turondera ukwizera kwizamurwa gushobora gukoranya ishengero kandi kukari inkomezi z'insigabwenge zishobora guhindura iyi mibiri tubamwo igihe tubona Imana ishobora kuzura uwapfuye mu ivu cyangwa mu kaburi ikamugarukana kandi ikamutwereka igihe tubona Imana ishobora gufata kanseri iriko irarya umugabo gushika ku igufa kandi ikamuhindura ikamugira umugabo akomeye kandi afise amagara meza yotegerejwe guhanga ukwizera kwizamugwa rero igihe uyu muco uzoza uvuye mu ijuru kandi inzambi ikavuga umubiri wa Kristo uzoca ukoranirizwa hamwe kandi uzohindurwa mu kanya isase ugucuduzwa mu ijuru ego ikintu nk'icyo gitegerezwa gushika kandi amashuri yacu ya teolojiya ntazokwigera ashobora kwigana ivyo yamara mu buryo bw'ubwenge ni vyiza ariko mutegerezwa guhura n'uwo muco mutegereza kuronka ikintu nk'icyo ehe rero Mose ashingiriye uguhamagarwa kuwe guhambaye ku ijambo kandi kwari guhambaye gushikaho umunsi umwe yahuye muri uyu muco kandi ijambo ubwaryo ryaramwishuye rero yarahawe ugusigwa kwiwe ibyo byasize amavuta byari afise muri we by'imbere abanyabwenge bizera ibyo ukwizera kwari gushingiye ku kwizera yari afise mu Mana kwa mutandukanije na nyina wiwe kandi rero igihe yaseruka mu kubaho kubwo uwo muco wasize ibyo yizera murabona mbega ugusigwa kandi yahawe ibango ubu turazi mu buryo bw'ubwenge yari yarumvise nyina yarazi ibigiye kuba kandi yarazi ko aba muri icyo gihe ariko ngaha yabonye ko yari uwatsinzwe ku buryo ashobora ukwizera kwiwe gushobora kuba kwarasubiye kugwa gatoya ariko rero igihe yaza ku gisaka Imana yavuze iti narumvise amaborogo y'ihanga ryanje kandi nibutse isezerano ryanje kuri ba Aburahamu Isaka na Yakobo kandi namanutse nda hariya nsigarira zinamuvugwa namanutse kubacungura rero ubu kandi nkumbure nongeye kw'ibinamba manu marire namba byumvikana nk'ukurogota sinkorera ku isi kiretse biciye mu kuntu ndi umuzabibu namwe muramashami kandi nigaragaza ubwanje honyene igihe nshobora kuronga umuntu rero naragutoye kandi ndakurungise hariya kubakurayo murabona ubu witegereze nzoza kumwe n'akanwa kawe kandi ndafata inkoni rero Mose yavuze ati mbega ndashobora kubona ikimenyamenya ko wandungitse kandi wasize kandi ugiye gukora ibi bintu yavuze ati ufise iki mu kiganza cyawe yavuze ati inkoni yavuze ati iterere hasi yahindutse inzoka yarabunze yavuze ati itore yasubiye kubi inkoni yavuze ati shira ikiganza cyawe mu kwanwa agikuyeyo rero cyari kiri kw'ibibembe gisubizeyo rero cyari cyakize yabonye ubwiza bw'Imana nta kindi kibazo cyari kihari kuri Mose nari bwigere mubona ko atigeze yirukira mu bugaragwa ubwira kandi yamenye ko yasizwe amenyaho ibi bintu byose byari byabaye mu mutima wiwe izi ngeso nziza zihambaye kandi bari bazizwe ubu ariteguye kugenda rero agiye muri Egiputa Imana yavuze ati nzoba kumwe nawe ku buryo ibyo bikwiye nzoba kumwe nawe n'ibyo byonyine Mose yari akeneye kumenya ku bw'uyu muhamagaro uhambaye mu mutima wiwe none ubu Imana yavuze iti nzoba kumwe nawe rero Imana yongeye yaragaragaje ibisabwa na Mose nahuye n'umwami kandi yavuze ngo ndakubwire nti ndiho yantumye murabona rero bavuze bati ngaha hari umugabo wundi muyuda nkumbure umwe muri aba bashikuzi bagiye kuza igihe cyose hamwe n'ubwoko bwose bw'umugambi wo kudukura mu buja kandi murazi ukuntu abantu bameze iyo ari nyangano cyanke mu buja bw'ikintu kinaka hama hariho ubwoko bunaka bw'ubukoroni babagabereka bwo gukora ibyo rero Mose Imana yasezeraniye Mose iti nzoba kumwe nawe nzoba muri wewe amajambo yanjye azoba yawe uvuga majambo nanje kandi uvuga ibyo mvuga kandi rero igihe Mose yamanuka maze akabaho uyu muhamagaro kandi agahamagara imbere ya Farawo kandi akamubwira ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo yavuze iti sohora abana rero ntiyabaretse ngo bagende kandi yakoze ikimenyetso imbere y'abatama n'imbere ya Farawo kandi ibimenyetso Imana yakoze yavuze iti rero ejo nk'iki gihe rizocura hazoba umwijima muri iki gihugu cya Egiputa hose kandi byarabaye neza na neza hanyuma rero yavuze ati hagiye kuza isazi kuri iki gihugu kandi yaramwumviye inkoni yiwe maze ahamagara isazi kandi isazi ziraza rero yaravugishije kandi ikintu cyose yavugishije cyarashyitse neza na neza nk'uko yari Imana murabona Imana yaramuhamagaye kuva kivuka imushyiramo ibyiza by'ukwizera guhambaye hanyuma rero inama imanukana n'ubwiza bwayo icya isigara amavuta icyo kintu gihambaye cyari muri we nuko imurungikana ijambo ryayo kandi nawe yemejwe neza n'ibyifuzo byiwe ntiyakanzwe n'uko igitigiri cy'abakumvyi bahagurutse cyangana n'ibindi bintu byinshi byari bishyitse Imana yari kiravuga Mose yaragaragajwe Mose icyo gihe yavuga Imana yaracubahiriza ndashaka ko mutazokwigira mwibagirira ijambo icyo Mose yavuga Imana yaracubahiriza kuko ijambo ry'Imana ryari muri Mose nzobana n'akanwa kawe kazovuga ibibereye rero icy'Imana ivuga icy'Imana ivuga ikivugira muri Mose kandi byemeza bikanagaragaza ibyifuzo byiwe ikindi yarababariye na nyina kubyerekeye kuvuka kwiwe kudasanzwe n'ukuntu igihe cyari cyegereje cyangwa hagira habe ugucungurwa Amuramu na Yokebedi abahungu n'umukobwa wa Lewi utangura gusenga Imana ngo irungi kumucunguzi kandi bifata ubonye igihe cy'isezerano cyegereje ibyo bisunikira abantu gusenga no kugira inyota kandi nta nkeka yuko Yokebedi yari yaramubariye inshuro nyinshi nyina wiwe nk'uko yari umuherezi wiwe kandi nk'uko tuzi inkuru kandi yamubariye ingene yari yasenzerega Mose igihe wavuka mwana wari umwana ya yitezwe wari utandukanye n'abandi hari ikintu cyashyitse igihe wavuka naragiriye abana gakino kuri ive nta gihe kinini gihize nk'uko ndavuga nti mu gihe Aburahamu yari mu cyumba ariko arasenga yabonye umumarayika asokoroye inkota ayerekeza mu buraro uko aca avuga ati uzoronka umwana kandi azojyana abana mu buraro ku mu gihugu cy'isezerano nagiriye gakina abana bato kugira ngo babitahure ubwenge bwabo ntiburashikaho ubwanyu umwe mukuze bugeze ngo bushobore gutahura ibintu nk'ibyo kuko muhemu yera bahishurira rero naho nyina yari yaramubariye ibintu akaba yaragize naho byari uko yari akeneye gukorwa ko ubwiwe nyigisho zari zitunganye ariko yari akeneye gukorwa ku bwiwe icyo nicyo zikeneye uyu munsi cyo nicyo ishengero rikeneye uyu munsi cyo nicyo umuntu wese akeneye nk'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo ube umwe ukeneye gukorwa ku bwawe urabona kintu kinaka ntacyo bitwaye murazi ko ijambo ry'Imana ari ukuri murazi yuko ritunganya ariko rero iyo rigukoze kwanyuma ukabona ikintu gikoretse ucumenya ko uri mu nzira y'ukuri murabona kandi tegerezwa bizokwama ari ibyanditswe bizojyana neza na neza n'ibyanditswe kuko ibyo byabikoze icengero rya Armani ryari rijyanye neza na neza n'ibyanditswe amasengesho yabo yarajyanye n'ijambo ryasezeranywe Imana yarasezeranye muri icyo gihe kubikora barabisengeye nuko uho hace havuka umwana yari yitezwe kandi itegereze yose ingene ibi bindabikunda murabona mu gihe Farawo yariko yicisha abana bose murabona abicisha inkota y'umurinzi barasogose utwo twana duto baratwica baduhingo nango zituge iyo mibiri mito gushika naho ingona bishoboka ko zabyibuhijwe n'imibiri y'abana b'Abaheburayo ariko bibiliya yavuze yuko ababyeyi ntibatinye itegeko rya Farawo ryo kwica abana ntibatinye ntibagize ubwoba kuko bari babonye ikintu muri urwo ruyoya mu ntango barakibonye ko cari inyishu y'amasengesho nuko Mose yari afise ako kahise kose imbere yiwe nico gituma Mose yari azi yuko yarungise umuntu umbero nyene yoguchungura abana ba Isirayeli murabona ibintu byose birinjiramwo iyo uronse ikintu cyari cyo cyose kandi ugashobora kuzana birivuguti ibi bizoba nuko bikaba ibi nabyo bizoba iki gihe bigaca biba nibi bizoba ikindi gihe kinaka hanyuma bikaba rero bica bikoranira hamwe byose bikatugirira ishusho yo ese ingene urusengero muri kino gitondo ingene twebwe abantu bo muri iki gihe mwene data Neville nk'uko tubona imvi zimera mu mushatsi ibitugu byacu byituna iyo tubona ingene sigenda eranda bagirana yumba n'ingene dushobora kuraba hirya no hino tukabona isezerano ryegereje ndeyo mvira kenshi yaba umuntu yoshobora gusa kubisimbiramo rimwe kandi ntabyumve cyangwa akabyumva bambe n'uko akabyinjira mwo rimwe byoha kwa gushikana muri bihe bidashira hamwe gusa n'ikintu kizamugwa nk'icyo kandi utarigeze ubimenya kandi gusa yo guca mu bintu twabonye kandi tuzi tukanabitahura byose bigashika rimwe umugabo cyangwa umugore umuhungu cyangwa umukobwa wadugije gusa nkumbura ibiganza byabo akavuga bati reka tugene mwami Yesu murabona yo ese ingene igihe kiri hafi cyane Mose yari azi yuko yavutse ku bw'icyo gikorwa nuko arabira mu idirishya yitegereza abaheburayo uko bakora ibikorwa biruhisha cyane asubiza amaso inyuma mu byanditswe kandi byavuga biti kandi bazobaho imyaka 400 murabona ariko nzoba kuza y'ukuboko guhambaye kw'inkomezi nuko igihagarutse afise ubutumwa yasizwe amavuta ziyuko yari yavunitse nuko kwizera kwiwe kuritegereza kubwo kwizera abo nabo bantu kandi amenya yuko bari abana b'Imana kuko isi ijambo ryavuga uko ntibarabise kandi ntibari bameze nk'abandi bari batandukanye kandi bari abantu bakora ibintu bidasanzwe kandi bashikuza ugereranije n'icubaro cya Egiputa kandi yari uwo kuzotika umwana wa Farawo agatwara ubwami n'ibindi ariko we hari ikintu kinaka n'umukwizera nyakuri kutaraba kuri ibyo bintu byiza yari kuzotorana yarabye ku isezerano ry'Imana nuko amenya ko igihe cyegereje n'ibyo umuntu ategerezwa kuba yari yumviriye ndashaka kuzobivuga ko nawe umunsi umwe nitwahurira nawe hakujya muravuga muti ubusa zimwe ne dato ya sibwo nzohura nawe kubwo ubuntu bw'Imana yego mugenzi tuzoyaga umunsi umwe na mozo bwiwe n'ingene no shimye kumubaza ingene vyagenze gusingihe yabona guterugwa kwiwe ingene ya merewe nabi umugwaniza ariko aravuga ati hewe abantu ntibazokwizera nta kintu kirimwe ariko igihe ubwo rubuto rwaronka ubuzima hari ikintu kinaka caramukoze nuko amenya yuko hari ikintu cyari kigiye kuba yarabimenye yarabye ku isaha acabona icyo gihe cyari cyo kandi yari azi n'ingene ategerezwa kuba yari yumviriye igihe yitegereza rero ibyo byose abishyize hamwe ibyo bintu bihambaye byose yari yabonye igihe cy'ibyanditswe amasengesho ya nyina na se n'ukuntu yari yavutse ku buryo udasanzwe umwana atangaje kandi igihe cyose hari ikintu cyakozwe muri we nuko rero aragenda kandi agerageza kwiyumvira yuko kwifashishije inyigisho z'igisirikare kuri mu ishure ngo acungure abana kandi ibyo yasezerano nuko agenda mu bugaragwa aca arongora umukobwa mwiza w'umunyegiputakazi nawe babyarana umwana w'umuhungu yitwa Gerishom nuko umunsi umwe igihe yararagiye ubusho ubwo nyine abona igisaka cya kumuriro hejuru ku musozi cyaka maze aregera aho hejuru kandi ntibyari by'ubwenge ntibyari by'iyumviro ntikwari kurota ibiteye ubwoba ntibyari bihe bihenda amaso ariko muri we uwo yari Imana ya Aburahamu mu muco inkingi y'umuriro igarutse mu gisaka uwo miriro nk'imishwara rirengeye ariko nticate mu kicyo gisaka kandi ujiga ibyanditswe ijwi ry'Imana rivugiraho nuko rivuga riti naragutoranije ni wowe wa muntu naguhagurukije kubw'iyi ntumbero ndakugaragariza ngani ibimenyetso ko ugiye kumanuka gucungura abana kuko ijambo ryanje tegereza gushitswa yo ijambo ryiwe ry'iki gihe ritegerezwa gushitswa turi muri icyo gihe ivyo uwundi wari we wese avuga ntacyo bitwaye ijambo ritegerezwa gushitswa ijuru n'isi bizova ariko ijambo ryo ntirizovaho rero Mose amaze gukoranizwa ibyo bintu hamwe kandi baboneka mu mpande zose byasize amavuta ukwizera ku amen yo mana we n'icyumviro kimeze gute ibyo ubwiwe we ubwiwe kubona ibyanditswe byerekana neza icyo yari ni ukuvuga ko Imana n'ukugaragara kwayo ngaho byasize amavuta ukwizera yari afise muri we kugira ngo aje kugikorwa mbega ibyo byotumarira iki dukeneye kwihana dukeneye umuvyuro ndavuga ubwanje murabona ndakeneye kwinyiganyiza ndakeneye ikintu navuze ko navuze kuri jewe muri iki gitondo cyangwa kubimenye nyeke kubinyerekeye ndakeneye umuvyuro kandi iyo niyumviriye ku kimenye amenya gihamba ikintu cyose kiri ku mwana wacu hano kandi gisigu kwizera kwa Mose kandi mana we yabonye hajya atakintu kihari hano yakunze Egiputa vise mu bisanzwe yashobora kuba yatanguje imigumu ko canke ikindi kintu kandi yashobora guhagurutsa no gutanguza kwiganzura mu Egiputa kandi yashobora gufata abasirikare karakagwana ariko murabona kandi yarafise ibihumbi n'ibihumbagiza ku ruhande rwiwe ariko mu ruhande rwiwe ariko ubu aragarutse inyuma imyaka 40 afise imyaka 80 n'inkoni gusa munoke kubera iki kuko icyaturira ubwina mu mutima wiwe cyari cyahindutse ukore yari yasizwe rero kandi yamenye ko afise ni kuwaragize nta kintu na kimwe cyabasha kumuhagarika ubwo ntiyarakene ijambo imana yari hamwe nawe nico cyonye nyenerake ni imana hamwe nawe yo icuzi ko imana yakurungikiye gukora ikintu kinaka kandi ukakibona kigenda gendera hajya na hajya nta kintu gusa gishobora gufata ikibanza cyacu birakwiye ndibuka ibiha umwami yambwiye kuvyereka ibintu bigiye gushika kandi rero ngiye kandi nkabona biri neza na neza yo ingenere yumvira byose bimeze neza birakwiye murabona kubera imana yabivuze ndibuka benshi muri mwebwe muribuka ivyerekeye wa mwana w'umuhungu mutoya yazuka muri Finland avuye mu bapfuye yari yishwe ni imodoka nuko magarara ngaho ku ruhande rw'iburasirazu kwibarabara ntangura kuja kure y'uwo mwana maze ndahindukira ndaba inyuma nuko ikintu kimwe gishikira ikibanza cyacu ku rutugu rwanje nca nibaza yuko yari mwene data mo kandi nta muntu ari impande yanjye maze ndaba inyuma nuko rero ndaba hejuru ku musozi ndavuga nti rero narabonye ujya musozi ahantu hamwe ariko ni kwari twarashyize duciye muri iyi nzira twaciye mu yindi nzira wa musozi uri hehe kandi nararavye rero mbona ijya modokari hasi hajya yasanzaye mbona uwo muhungu mutoya hajya afise arambaraye hajya afise imishatsi moye migufi nk'uko twovyita hano amaso yahenye nka kumwe mwene data we yararirya munsi hamwe yagwa bukombe kandi ikirenge ciwe gito casohoka kiva mu ishashete aho ingingo ziwe nta nto zari zavunitse rero amaraso yasohoka mu maso no mu mazuru no mu matwi rero mbona agapantaro kiwe kagufi kugajwa ibifungo kimwe ngaha amaja ku mafigo rero amashecheti mato agera hejuru nk'amashecheti agera hejuru nk'ayo twambara haciye imyaka myinshi rero nararavye hirya yanje kandi yari neza na neza neza uko muhemu yera yari yabembwiye haciye imyaka 2 aho mwese mwavyandika mu mabibiliya yanyu mu gihugu cyose ko bizoshika yo hajya rero nta gishobora kubihagarika haracungerewe ntibaraba ko yamaze gupfa ntibiraba icyo uwari we wese wundavuga byose byaheze ategereza gusubira kuba muzima navuze n'uyu mwana natazuka rero ndumuvugishwa w'ikinyoma ndumuserukizi mubi w'imana kubera mu gihugu canje haheze imyaka 2 yarambwiye ko vyoshitse kandi aba bakozi b'imana n'abandi byanditswe ku rupapuro rw'imbere rwa bibiliya zacu kandi he niye by'ukuri bisome ku rupapuro rw'imbere kandi aho ku kuboko kw'iburyo ku mpande y'ibarabara naravuze nti nguyu ngaha nta gishobora kubihagarika haramaze gucungerwa ukwizera kwari mu mutima wanje kwari gusizwe yoyo mbona nyoshobora kubizigura gusa ukwizera kw'imana nari mvise mu mana kwambariye kandi ni kwigera kwihenda kwambwiye kuti nta gishobora kubihagarika aracungerewe nico neza na neza nkweretse mu myaka 2 iheze rero kiraho neza na neza ku rutonde rwizi ikintu cyonyine utegerezwa kugira ni ukuvuga ijambo rero umuhungu muto arazuka mu bapfuye murabona nariko niyumvira ndaba inyuma mwene data Fred Sofman yicaye hajya na mwene data Bankswood n'abandi undi munsi haru guruku ibarabara rija Alaska ingene mpagaze hano mu ishengero rero ndababwira iby'igikoko byose gisa n'inyemera gifise amahembe y'uburebure bwa santimetero 105 hamwe ni dubu isisibara gifeza cyane bwi sinari bwigere njayo imbere yawe n'ukuntu bizoba bimeze konogiye kugifata n'ingene byomeze nabange bazoba bari kumwe nanje n'ingene bazoba bambaye murabizi umwe wese muri mwebwe amahinga n'amahinga imbere yawe uko biba kandi igihe nashikangaho atavyo narinzi ico gikoko cyari kijyanyaho nca ndagenda kandi byari bidashoboka ha kogira umuhigi wobimenya cyanke yoba ariko arumviriza ibibando ndi gute otumbera imbere y'igikoko cyo cyagisimba kandi kikiruka ariko nticabikoze ngikiriya kimanitse mu biro byanje hariya hamanitse iyo dubu y'ibara gifeza uko nyene kandi agacamurongo kari ngaho imetero ivyo kwerekana ivyo uko ari vyo kandi hemberiga riragabanuka ko isantimetero zitano canke zirenga hagati y'umwanya riba rikiri rizima ku gikoko niyo rimaze kuma ariko ino ntigigeze rigabanuka riracari neza na neza nk'uko ryari rimeze ripima isantimetero 105 rero iyo dubu y'ibara gifeza riryamye ngaho kandi ripima metero 2 n'ibice 10 mu burebure vyongeye vyose bimeze neza na neza uko vyari biri ico gihe ariko igihe uyu mugabo yambwira ati ubu rero raba mwene data Branham twaronse ca gikoko wanyuvuga ariko wari wambwiye ko rosi dubu y'ibara gifeza imbere y'umunsi w'umusozi aho babahungu bari barimwo n'uwishati yashize ruto ruto navuze nti uko ni kura hagize imana arabikoze ariko mwene data Branham yavuze ati nshobora kubona ahantu hose ha kikuje ngaha ku birometero nta kintu na kimwe kihari ico gikoko kiraturuka hehe navuze nti ico si ikibazo canje imana yarabivuze kandi ni Yehova yire ashobora kuzana idubu ngaha ashobora kwishyira hajya kandi yarabikoze kandi ngiyi ni ibintu mfashe nkama rero ngiye igihe Mose yabona ko yateguriwe iyo ntumbero kandi akabona amaso ku yandi niyo mana ihamba yari yamuhamagaye kandi yari yamusize ikanamumenye igacivuga iti uyu n'umuhamagaro wawe Mose ndakurungize kandi ngiye kukwereka ubwiza bwanje kandi ndi ngaha mu gisaka cya kumuriro manuka hariya nzoba ndi kumwe nawe ntiyaragikeneye inkoni yaravize ijambo ijambo ryagaragajwe cya araja hariya byarasize ukwizera kwari muri we kandi biradusiga igihe tubona yuko tubaye mu minsi ya nyuma tukamenya ko ibyo bimenyetso byose turiko turabona biriko birashika ibyo byavuzwe mu byanditswe byoshitse mu minsi ya nyuma biva mu ijuru bijya ku nkomezi za politike no kuri kamere mereka abantu no mu guhangana ku isi no mu bagore n'ukungene bazokora mu minsi ya nyuma n'ukungana abagabo bazokora n'ukungene amashengera azokora uko n'ibihugu bizokora n'ukungene imana izokora kandi tubona ivyo vyose biri ngaho imbere yacu yo birasiga ukwizera kwacu ibyo bidutwara ahandi hantu mwi zingu zingu rihambaye murabona biradutandukanya n'ibindi bintu byo mu isi uko twoba turi bato gute cyangwa twoba inkewa gute uko twoba dutwengwa gute badutitura nta na kimwe bihindura n'ivyo nyene turabibona hariho ikintu muri twebwe twatoranijwe kubona isaha kandi nta na kimwe kizoduhagarika kubibona amen imana aha imana yaravuze ibi kuri ibi byaramaze gushika turabibona yo mbego kumwe dushima imana kubwivyo yo rero bizana ukwizera kwanya habona igihe tubona ibi bintu bishika ngaha ubu hano kandi turasoma ngo Mose yagerageje yagereranije ugucokorwa kwa Kristo ni nk'ubutunzi buhambaye gusumba ubwo muri Egiputa rero yagereranijwe gucokorwa kwa Kristo ubu mwibuke gucokorwa kwa Kristo murabona hari gucokorwa mu gukorera Kristo iyo uvugangwa mu isi rero nushobora gukora ntuba uri kurakorera Kristo ya nushobora gukora abona hariho gucokorwa kuja navyo isi yamye iminsi yose icokorwaho hambere haheze imyaka 2000 hariho gucokorwa kujana navyo kandi Mose yaragiye kuba kwa Farao niwe yari aramukiwe kuba Farao umuhungu wa Farao kandi niwe yaramukiwe kuba Farao vizigikundiro mu bantu ariko yararavye yagereranije bisigura kwitegereza yaritegereje gucokorwa kujana na Kristo abona gusumba ibintu Egiputa yose yo shoboye kuba yo muhereze Egiputa yari mu biganza vyiwe ariko naho byari uko yaramenye gufata inzira ya Kristo nk'ugucokorwa ariko yaranezerejwe cyane no kumenya ko hari ikintu muri we cyamutuma yitegereza icyo binyishu na Kristo ugucokorwa nkwana Kristo bambe nk'ikintu gihambaye cyane gusumba ubutunzi yari yararazwe yari afise umugabane muri we waruhambaye gusumba ubutunzi bugaragara bari bamuhayo yabatwoshoboye kuba nk'uku no munzi kandi tukareka mwemu yera agasigico dufise muri twebwo kwizera ku bugingo bw'Imana twishikamiye Kristo rero hamwe n'ukwizera nk'uko yari afise yarabonye yari itegereje uko gucogwa kwicubahiro munsi umuntu ashobora kuvuga ati hewe uri umwe n'abajya abantu bajya yuyu ewe ufise udusoni ku bw'ivyo ariko yitegereje ivyo nk'ubutunzi buhambaye gusumba isi yose kuko hari ikintu muri we cyashobora gusemerera kikavuga ngo ego nitegereza bino bino iby'icubahiro kinini ndanezerewe kuba umwe muri bo murabona ndanezerewe kwiharura nk'umuheburayo kandi atari umunyegiputa abakristo no munsi bashobora kuvuga ikintu kimwe ndanezerewe kubona ndi umukristo kwigobotora mu bintu by'isi n'imitegekere y'isi atari umunywanyi w'ishengero gusa ariko umukristo yavutse ubwa kabiri abayeho bijyanye n'ibyanditswe naho no kwitwa washaka n'abanywanyi b'ishengero umushikuzi naho nyine mumbo mbona ko ikintu gihambaye gihambaye gusumbaho noba ndi ubu n'ukuvuga ngo cyane mu gisaka gara canke mu gihugu no pfumamba ivyaho kuba president wa leta zunze ubumwe za America canke umwami ku isi urabibona mbona ko biri hejuru kubera imana mu mbabazi ziwe mbere yuko isiremwa yarabonye kandi yashize akabuto aho yakuye kwizera kwanje kuzogarukira hejuru ibi bintu byo mu isi kandi ubu kandi uwera mamagaye kandi ndazirikana ikibanza cyanje nkuko Paulo yavuze zirikana kazi yashinzwe n'icubahiro urabona kandi yo yuko Imana yamuhamagaye akamukura ku mwigisha hambaye nka Gamaliel ariko Paulo yari hamagaye kuba incungu ku bwa Kristo urabona rero ni ikintu kimwe itegereze hamwe no kwizera nkuko ntigeze aharura kuvyo yaraba ivyo yashobora kubona rero nta kindi yabona hajya atari umugwi w'abantu bato batubanga ivyondo nyagano nibohero baguma bishwa buri munsi bakubitwa inkoni bakekeza imyizerere yabo yarabashikuzi aho rero bahari farao yicaye ku ntebe y'ubwami atari yazi canke ataranezwe ikintu na kimwe cyerekana imyizerere yabo nta na kimwe yarazi yari umupagani rero nyene mbega ishusho y'ibyuno munsi n'ibyo nyene imyizerere itandukanye rero bishuriki nimba uwo munsi naho yari yicaye hamwe na perezida canke wa muntu hambaye farao kugira ngo afate ikibanza ciwe amaze gupfa kandi yari umutama kandi uwo munsi yumviriye uwo muhamagaro yararaba hajya hanze kandi mu idirisha mwe farao yarabiramwe uko yaba ari mu nzu yiwe kandi farao yaraba hanze akabona abo bantu baduze ibiganza byabo ubwo bagafata inkoni bakamukubita kugeza bapfuye kuko basenga barabatobekeranya n'inkota kubera rimwe na rimwe bagize agakosa ko kugambarara igihe kanaka bagaca babakoresha kugezaho imibiri yabo yakaheze itebikaranduka kubera uburuhe bagaca babagaburira intica n'ikize emwe nta kintu baratari umugwi w'abashikuzi badakwiye no ku bantu babo aho rero Mose na kwa kwizera muri we yarabitegereza agaca avuga ati n'abantu Imana yahezagiye amen ndakunda ivyo hamwe n'ukwizera kumeze uko amaso we ntitegereza ku butunzi buhambaye bwa Egiputa yitegereza ku isezerano ry'Imana ijisho ryiwe ry'inkukuma y'ukwizera ryaraba kurega ubutunzi buhambaye bwa Egiputa nimwibuke ko yaciye ubu inkukuma ni umuhanuzi kandi ijisho ryiwe ry'inkukuma riraba hejuru y'ibyo bintu yo ese uko nkune nkundi ivyo mana we ni kangahe uyu munsi abakristo bita ku by'umubiri n'ivyo bashobora kubona canke ku byo bashobora gutahura aho kutakukwizera kwabo bakita ku byo barabisha amaso hamwe n'iterambere nkamwe bagore na maminsi yose ndabisubiramwo yuko mutegereza kureka imishatsi yanyu kure yuko mudategereza kwipodora ndategereza kwigenza nk'abapfosoni b'abakristo muraba hanze mwibarabara mukabona abagore b'uyu munsi bambaye nk'abatabangaye mwe mwiyumvira rero ni umunywanyi w'ishengero kuki ntokora nka kujya urabona kandi mwa imishatsi yiwe kuki nashobora gukora bajya yemwe aboneka ko atekereje kandi ko ari umunyabwenge n'igihagararo jewe ntigeze ngira rero kuki nashobora gukora bijya ntegereza kubibona igihe ukoze ibyo udadaraza ukwizera kwawe urabona ntuwo ukwizera kwa mahirwe yo gukura tangurira kuri ibyo nkuko nari nabivuze umuntu umwe yavuze ati mwere data Branamigi hugu abantu bakubona nk'umuhanuzi ntabwo wari ukwiye gukurikira abagore nk'uko ubikora n'abagabo nyine kuri ibyo bintu wotegereje kubigisha ukundi wavugishwa no kwakira ingabire navuze nti nashaka gute kwigisha ibiharuro bita arijebre mu gihe batazi n'indome za abc murabona rero tanguriraho gusa nimwiyeze ubwanyu kubwa igihe musotse mugiye mu ibarabara musa n'umukristo uko byo bameze kose urabona hanyuma rero muronke mukore nkawe murabona kandi ibyo ntushobora kubikora muri wewe utegereza kugira kristo muri wewe kandi ubwo rubuto ruri ngaho kandi uwo muco ukubise kuri go ruca rugira ubuzima rudusa rudasubiye kugira ubuzima nta kintu ngaho cyo kugira ubuzima kubera ibyo nta nkeka byaragaragaye ku zindi murabona ruca rugira ubuzima ubwo nyine igihe umuco urukubise ko iyo ni nkebuzo ku bagore ndabizi abo bari kubarumviriza iyi bande canke bazoyumviriza ni nkebuzo kuri wewe mujikanje byotegerejwe kubuko kuko biravyerekana sindaba ibyo wakoze ushobora kuba warabaye umunyedini ubuzima bwa bwose ushobora kuba warabaye mu ishengero so wawe ashobora kuba ari umuvugabutumwa cyangwa umugabo wawe ashobora kuba ari umuvugabutumwa ariko ukuzogambararira ijambo ry'imana byerekana aho atabuzima buri ngaho iyo ubonye icyo kintu kigiye ahagarara n'ubuzima bwa mpwemu yera itegereza ibyo bikubise ibindi raba ibyo bikora nimba ibi bizana ibyo ukuri ntibitangaje ingene mbega inkebuzo kuri abo bafarisayo bise Yesu mu gihe yashobora kumenya ibyiyumviro byabo bamwise Belizebuli ariko wa mugore w'umunyamaraya yavuze ati ariko uwo mugabo niwe mesiya byanditswe bivuga ko azokora ibi urabona ubwo rubuto rwatoranijwe rwari ruraho kandi uwo muco warurasira rwagize ubuzima ntushobora kurucinyiza ntushobora kunyegeza ubuzima urashobora gupfa ugaca umena isima ku kirundo cy'ibyatsi kandi ukabyica mu gihe cy'urushana mpeshi ikurikira bya byatsi biri hehe neza byakikuje cya gitandara cy'isima kubera rwa rubuto rwamereye munsi y'ibuye igihe izuba ritanguye kwaka rushobora kurutangira rurishakira inzira aho nyene rugaca ruza rutobekeranya icyo gitandara kandi rugaserura umutwe ku bw'icyubahiro cy'imana murabona ntushobora kunyegeza ubuzima igihe izuba rirasiye ku buzima bw'ibitegwa bitegerezwa kubaho kandi iyo muhemu yera arasiyo mu buzima bw'ibyanditswe biri mu muntu buca buzana ibyama byabwo aho nyine murabona rero naho uwo wumvuga kuri n'umwizigirwa naho uvuga ko utari uko kandi ukavuga utangaza abo bagore bambara izo mpuzu mbi n'ibintu nk'ibyo neza na neza n'ubuhenyi bweruye bwo mu ibarabara naho utemera uko kuri ntabwo ushobora kubinyemeza ushobora kwemeza ko uri intungane ku byerekeye ubusambanyi ariko mu gitabo cy'imana uko urakora ubusambanyi Yesu yavuze ati uwo wese yitegereza umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima kandi wiyerekanye muri ubwo buryo murabona hano ushobora kubibona kiretse ngo ubuzima ari aho bururaba uwundi muntu uraraba kandi ukavuga ngo ego ndazi mushiki wacu Jones nyine data Jones ni umuvugabutumwa umugore wiwe akora ibi kandi akora ibiriya sinitayeho n'icyo kintu yoba ariko arakora iri ni ijambo imana Yesu yavuze ati ijambo ry'umuntu wese ribika inyuma ariko ijyanjye ribukure ni bibiliya kandi igihe uwo muco mu by'ukuri urasiye gitegereza kugira ubuzima gitegerezwa kugira ubuzima ubu rero Mose ni ijisho rihambaye ijisho ryiwe ry'igihukuma yitegereza icyubahiro cyo muri Egiputa umukristo w'ukuri yizeye uno munsi atarabye icyo ishengero ryovuga icyo uwo ari we wese wundi wose wovuga igihe uwo muco urashe barabona ukugaragazwa kwa cyane kw'imana ijya nkingi y'umuriri ngaho n'ibimenyetso n'ibitangaza byasezeranywe byanditswe byiyongera kuri ibyo zana ubuzima naho hoba gatoya kandi naho yoba inkekwa umugwi w'imana wamye iminsi yose uri inkekwa murabona nimutinye mwa busho butomwe mu bugombe bwa so kuba ubwami murabona barabicakiye imana itegerezwa kubavana mu madini yose mu mitegekere yose bava hose kugira ngo babone byo nimba barateguriwe ubuzima itegereze muri mutama Simeoni yateguriwe ubuzima igihe mese yaza mu rusengero rw'imishusho y'uru yoya yari mu maboko ya nyina Simeoni ari nyuma mu cyumba kanaka ari kwarasoma we mu yari aramuhagurukije kuko yari arindiriye ubwo buzima bwari muri we yavuze ati sinzopfa ntabonye Kristo w'umwami Yesu kanda ho Kristo w'umwami Yesu yari mu rusengero muhe mu yera aramurongora mukuya aho yari ko arasoka aragenda jahari yacatora rwa ruyoya acavuga ati nurekereka musavyi wawe atahuka amahoro kuko amaraso yanje abonye agakiza kawe hari umutamakazi w'impumyi yari mu mfuruka yitwa Ana yakorera umwami umunsi nijoro nawe yari yaravuga avuga ngo mesi agiye kuza ndashobora kuvuga kubona ukuza kwiwe aho rero yari impumyi muri uwo mwanya nyene igihe yari ngaha ubwo buzima buto bwari muri we byari byavugishije ngo azoba ari ngaha azoba ari aho azoba ari ngaho rero bwa buzima nyene umunsi waje mu nyubako n'ishusho y'uruyoya nk'umwana w'ikivyagwa azinge mu muzuzi we ku ruyoya aca muri ya nyubako muhemu yera kubita uwo mutamakazi w'impumyi aca araza kubwa muhemu arongorwa guca mu bantu aca agarara iruhande y'urwo ruyoya aca aheza agira umuvyeyi n'uruyoya aca avuga kubyari kazoza kiwe murabona yatoranijwe ubuzima murabona mubitegereze nta bantu boba bashika kuri 12 muri bo hari ubugingo umuntu nani bwonyine bwarokotse mu gihe cya Nowa buke cyane muri bwinshi ariko bari baturanirije ubuzima baraje muri ico gihe itegereze ukungene muhemu yera akora mu gihe kinaka akwegera abantu ubu tubonye yuko kwizera kwa Mose kwa murongore gufatira kuco azoba sico yabaye kuraba kuvyejo hazoza hakuraba kuvyu munsi kuraba kwisezerano hakuraba gucubahiro kuraba ku bantu hakuraba ku idini murabona mana yakoze ivyo Roti ashobora kuraba kucubahiro cy'ubutunzi bw'epfo muri Egiputa cyangwa Sodom Roti ashobora kuraba ku buryo bw'amafaranga menshi Roti ashobora kuraba uburyo aho yaraba yerekeza Sodomu rero yashobora nk'umure kuzoba yari umuheburayo yashoboye kuba umuntu akomeye ahambaye hariya kuko yari umunyabwenge akomeye kandi umuhungwabo na Aburahamu gutyo acayitamo kuji Sodomu bwenge bwa Roti bwamurongoreye kuba icyubahiro cy'ubutunzi ubwenge bwa Roti bwamurongoreye kuba n'imihezagiro y'icyubahiro ariko kwizera kwiwe kwari kwadadajwe n'ibyo ntiyashoboye umuriro wari ugiye gutikiza ubuzima nk'ubwo kandi nuko abantu bameze uno munsi babona uburyo bahabwa no kuba mu idini rinini babona uburyo bahabwa no kuba umuntu mukuru w'igisagara ariko ntibabona ubuco ntibabona n'ukwizera kwabo kwaragadaraye mu ndeke nsubiri mwite kugira ngo ntibyumvikane nabi abagore rero uno munsi nuko nabivuze bashaka kubashaka kumera nk'abajya abantu bavuga ngo abo muri sinema abagabo uno munsi bashaka kumera nk'abajya abantu bakina ibintu bitweza bo mu mbonesha kure bavuga butumwa uyu munsi bameze nk'abo bashaka guhindura amashengero yabo ese ni ihuriro rigezweho ry'ikintu kanaka abanywanyi n'ibindi n'ibindi babona uburyo bwo kuzoba kumbure musenyeri cyangwa umugenduzi mukuru cyangwa ikintu nk'icyo iyo babandanije bumvikana n'ishengero bahebye ibyanditswe byeri igihe biri imbere yabo byuzuye kugaragara k'ubushobozi bw'imana kandi n'ijambo rizima ry'imana riba mu bantu ariko ntibashaka ibyo baravuga bati ntidushaka kwivanga n'ikintu nk'icyo cyo shobora kuba twari karate yawe y'umunywanyi cyo shobora kuba twari urutonde rwabo rw'idini ariko ni abantu b'intungane nka Roti cya epfo ni Sodoma azi neza ko ibyo ari ubuhombye murabona bakora iki iyo bakora ibyo badadaritse ukwizera guke bari bafise ntigushobora gukora rero Mose aheba ibyo kandi kwizera kwiwe kudadaza isi kimwe ukwizera kwawe kuzodadaza icyubahiro cyawe icyubahiro kizodadazwa n'ukwizera kwawe rero mutegereza guhitamo kimwe cyangwa ikindi kandi murabona ko Bibiliya ihindukirira Imana ntihinduka kandi ubu tubona uyu munsi ko abantu b'iki gihe murabona baraba ibintu bibini n'ibinini ndi umunywanyi wa rijya na rijya murabona rero baragenda hariya kandi raba nta tandukaniro rihari n'abantu bo mu ibarabara nta bintu bintu bafise akantu gato kubwengerero bakajanana nago ivyo yubabwivyere kimana ikizindwara ngiri y'umuriro muco w'Imana bavuga abantu ngo ni ubusazi umugabo yafashe ifoto y'umumarayika umwami undi musiguzi umukozi w'Imana umubatisire ata arayitwenga murabona ivyo nivyo ni ukurogota murabona hamba bazikuri ico ivyo nivyo Yesu yavuze murabona ni ukurogota mu iyo muyibona ikora ibikorwa bya Kristo yakoze kandi yaravuze aho babona ivyo bikorwa muri Kristo yari kimazi bamwita Belzebuli dayimoni kuko yariko arakora ivyo rero ubu baravuga yavuze ati nzo barira kubwivyo ariko igihe mwemu yerazoza gukora ikintu gisa nk'ico uvuze ijambo rishuye ico ntuzigera ugiharigwa na rimwe haba muri isi canke mu yindi si izoza murabona neza na neza ijambo rimwe nivyo usuhaye kuvuga umwanya murabona kandi nkuko iyo icyo bugingo iyo mwiteguriye ubugingo budashira rero ubwo bugingo godudubijiyo mububonye mwoshowe kumenya nka wamufose na kiri muto kwiriba kandi abandi batandukanye kandi n'amataribo nashobora kuza kubugingo kubera nta na kimwe kiraho bishobora kuza kubugingo nkuko wamutamakazi mama yakunda kuvuga ati nushobora gukura amaso amaraso mu gitegwa cyitwa naveti kuko nta maraso ari muri cyo rero ni ikintu kimwe kandi kidadaza ukwizera guke wari ufise roti yashobora kubona icyubahiro ariko ntiyari afise kwizera gukwiriye kuko kubona umucanwa washobora gutikiza icyubahiro nicyo ndibaza namba tugifise uyu munsi ndababaza namba twebwe rero nk'abagore ko badashaka kuvugangwa ko badashaka gukora nk'abandi bagore umwishengero namba badabona ko bashaka gukora nk'abandi bashobora kubona uburyo bwo kuba umugore mwiza mu kwimonora bashobora kubona umugore mwiza afise so yukiri muto kubwo kumwa imishatsi yiwe nka bamwe muri abo canke abavuga butumwa muri sinema ariko ndibaza namba bata dadaje ukwizera kwabo kumenya ko Bibiliya ivuze ko umugore akora ivyo igitangaza cy'umugore kandi umugore yambara impuzu z'umugabo ari igihumana imbere y'Imana amapantaro n'ibindi n'amakabutura bambara kandi neza bahindutse intumwa gushikaho bihinduka ibisanzwe ku bantu mu kubikora ndibaza nimba batadadaje ukwizera guke cyane bari bafise kujya kwishengera murabona icyo nicyo kintu bakora Loti yakoze ibyo kandi yaramudadaje hanyuma bidadaza abantu babana hariya hepfo ntibashobora kubikora ariko Aburahamu n'ukwizera kugaragara se wabo ntiyaravye kucubahiro ntiyarashaka na kimwe yokoresha ibyo yategereza kubaho bimugoye kandi akibeshwaho ubwiwe rero Sara yabahanze mu bugaragwa aho yari bigoranye mu isi yumye ariko ntibaravye gucubahiro canke ku buryo bwo kuba abavugangwa Sara umugore w'akaranga kurusha bose mu gihugu bibiliya ni kwivuga yari mwiza kurusha abagore bose rero ubwo yigumiye aho kandi yubashe umugabo wiwe gucikaho amuhamagara umwami wiwe uwo bibiri kanga kwa karorero gushika mu isezerano rishasha ivuga iti uwo mubereye abakobwa mu gihe cyose muzubaha ukwizera murabona yita umugabo wiwe umwami wiwe kandi umumarayika w'umwami yatembere mu rusengero cyangwa ihema ryabo rito hanze hariyo ari bavuga nana nabo ntibigeze baronka inzu babamwo baba kwisigadutse kandi niho muri murabona umunsi ugarutse ubugira kandi nkubaye icyo gihe rero Mose kubw'ukwizera kwiwe guhambaye ubugira kandi yashobora kuvuga ati oya kuri ibyo bintu bigezweho by'igihe kigezweho akagira uguhitamo kugororotse yahisemo kubabarana n'ihanga ry'Imana yahisemo kujyana naryo kubera iko kwizera kwiwe yabonye isezerano yabonye igihe cy'iherezo yabonye gushika muri kazoza no kuja na n'ukwizera kwiwe kandi yitaye ibyo amaso yiwe yabona mu byo yashobora gushika ko ngako yari farao kandi ariwe yagira abe farao we yamushikana muri kazoza yo yaba abantu bashobora gukora ibyo gusa ntiyabonye isi icyo gihe ni warabisi iki gihe ni uhitamwo amaso yawe ni mu yarabishe kuri ibyo nuko mwitegereza isezerano ry'Imana hakujya muri kazoza kubw'ukwizera kwiwe yarashoboye guhitamwo yahisemo kwitwa mwana wa Aburahamu kandi yanga kwitwa umwana wa Farao yabishobora gute mu gihe ubwami bwose Egiputa yari iganje isi yari umwami w'isi kandi yari umugabo akiri muto imyaka 40 yitegure ngaha gushikira intebe y'ubwami ariko ntiyigeze araba ku by'ubwe raba abagore bashobora kuba impande yiwe ku munsi imigwe myinshi yabo raba icyo cyubahiro kwicara no kunywa vino no kuraba ukunywene biyambura impuzi imbere yiwe bariko baratamba bamu hesha akayaga kandi abagore bavuye mu mihingo yose y'isi n'amabuye y'agaciro n'ubutunzi ngabo ziwe ziraho hanze ikintu cyonyine yasabwa gukora kwari ukwicara no gufungura ibyo kujya viwe bimeze neza no kuvuga ati rundika umugwi w'ingabo nimero izi nizi hariya hanaka ufata icyo gihugu nizera yuko ndari shaka gusa icyo nicyo cyonyine yasabwa gukora kwicara ngaho nawe akabareka bakamuha akayaga bakamwasamika akareka abagore b'igikundiro beza bagenda bari gusa b'icyo gihe bagasuka vino mu kanwa kiwe bakamwindya ziwe bamuhumbatishije amaboko abagore bose barusha abantu ubwiza mu isi ibyicubahiro byose byaraho byibereye impande yiwe ye neza ariko we yakoze iki yahindukirije amaso yiwe kure y'ibyo yari azi yuko umuriro uri hafi kuzotibukira yari azi yuko urupfu ruri muri ibyo bintu murabona yari azi yuko biri uko kandi atereje amaso ku mugwi w'abantu kengeretse kandi banywa maze kubw'ukwizera ahitamwo kwihanganira ugucokorwa kwa Kristo kandi yitubwiwe ndi umwana wa Aburahamu sindi umwana w'Ifarawo naho mwogira musenyeri cyangwa umudiyakoni cyangwa umusenyeri mukuru cyangwa umupapa sindi umwana w'iki kintu ndi umwana wa Aburahamu kandi nitandukanije n'ibintu byo mu isi amen kandi amen kubw'ukwizera yakoze ibyo yashiburiye kuri cyubahiro yafashe ubushobozi bwo kuba umusenyeri akurikira yafashe ubushobozi bwo kuba musenyeri mukuru akurikira cyangwa umugenduzi w'amashengero kuma tora akurikira cyangwa icyicaro cyo cyose byabishiburiye kure yanze kuba akuri ibyo rero ni n'abamusenyeri nzogendera abantu bavuga ngo data wera cyangwa mwigisha kanaka cyangwa mutama kanaka ingenego abakozi b'imana bose mwikorano bazomufata ku bintu kandi bavuga ngo hewe muhungu ujya muhungu arafise ikintu ndababwiye yosha tekereza nguwo musenyeri araje murabona icyo uvuze ni itegeko murabona nguwo kanaka araje abantu ufata indege mu isi nzima kugira ngo babe papa kandi basome ikirenge n'impeta n'ibindi ngene n'akahe kajyo gahawe abakatolika n'akahe kajyo gahawe abaporoti ko kuba musenyeri cyangwa umugenduzi w'amashengero cyangwa ikintu umuntu ahambaye mu idini ravye naho biri uko ariko urabona ijisho ry'ukwizera riraba hejuru y'ivyo kandi ubona iherezo ryavyawo hepfo kuri ivyo Imana ivuga yuko ivyo vyose bizosangangurwa kwizera iryo jisho ry'inkukuma rikadugana hejuru y'ivyo maze ukabonejo atari uyu munsi ugacuhitamwo kwitwa umwana wa Aburahamu Farawo atari afise ukwizera yabona abana b'Imana nk'abashikuzi atakwizera yabagize abaja kuko ntiyavyita tega ubwoba n'ibyo yavuga ntiyatinya Imana yiyumvira yuko yari Imana yiyumvira yuko Imana ziwe yakoresha ko yari umusenyeri yari umugenduzi mukuru w'amashengero ko Imana ziwe arizo zabikoze ntacyo nkivuze ntacyo kivuze iki kintu ngaha nico gituma yabagize abajera batwenga akabakekeza ni nko kuba abantu babagize uyu munsi cyo kimwe neza na neza kwizera kwa Mose kwababonye mu gihugu cy'isezerano ihangari hezagiye bishoboka ko byari urugamba rukomeye kubashikana mu isezerano ariko Mose yahisemo kujana nabo ingene naro norandiriye kuri ivyo ariko mwanya wanje uriko uragenda murabona raba neza byoshobora kuba ari ikintu kigoye guhindukiza abo bantu ngaho tegereza kuja kubana nabo utegereza kuba umwe muri bo kandi maze kuba abanyabwenge kubyo udashobora kubanyiganyiza murabona ariko ategereza kuba ikintu kimwe iyo hanze ategerezwa kuba ibisigabwenge byerekanye imbere yabo biraja kuba ibintu bigoye amadini zo guhindukira n'ibyo bintu byose bizoshika birateye ubwoba ibitegereza gukora ariko ko biri kose hitamwo ndumwe muri bo ego kwizera kwiwe kwarabikoze kwizera kwiwe kwazanye imiravyo ego mushinga ntahe yarabibonye cari kintu kigoye kuba shikana kuri iryo sezerano ariko yahisemwo kujana nabo uko byari kose ataravye ivyo bamukoreye nkuko bamuhindukiriye yaragiye uko byari kose yaragiye kuvana nayo nabo rero ndizera yuko musoma ni vyiza kujana nabo ko biri kose kora bamwe muri bo ni vyiza kuko ni igikorwa cawe bishobora kuba urugamba rukomeye n'ibintu byinshi byo gucamwo ariko bigenda uko biri kose ariko kwizera kwiwe kwa murongore guhitamwo ijambo ntiyahitamwo icubahiro yafashe ijambo icyo ni cyo kwizera kwa Mose kwakoze ni ukwizera kuravye ku ruhande rubi rwa nyuma mu by'Imana mwibuke ngaha hari icubahiro rero isi ivyo hejuru cyane kuba umwanzi w'isi none isezerano ry'Imana ryari hehe mu byondo abatobanzi b'ibyondo ariko ivyo ikwizere iyo kwizera kuravye ku ruhande rubi rwa nyuma mu by'Imana kubibona ari ibiruta cyane kandi by'agaciro kurusha ibyiza bya mbere isi ishobora kwerekana ego mushinga nta y'ukwizera kubiravye y'ukwizera gushoboye kubirabye y'ukwizera ijambo gushoboye kubiraba ijambo rigaragajwe bibarutira ibyubahiro byose n'ubusenyeri bukuru n'ibindi bintu byose ushobora kuvuga ko ukwizera kurabikora murabona urashobora kubona ibintu bibi nyuma bikengeretse byanze icyari cyo cyose byo babiri bishake bibe biguke ya maru kwizera kuzobiha agaciro kubirutisha kure n'ibyo byiza bya mbere isi ishobora gutanga mbere uko niko turirimba ijya ndirimbo nzojyana nabake bagayitse umwami murabona yo mana we kubera yuko murabona ukwizera kubona ibyo Imana ishaka kubikogwa ndizera ko bibi binjira ukwizera ngo nikuraba mu byigihe cyane n'ukwizera ni kubona ibinga ukwizera kuraba ko kukubona ibyo Imana ishaka kandi gukora ibijyanye nabyo ibyo ni byo kwizera gukora kubona ibyo Imana ishaka ibyo Imana ishaka ko bikogwa kandi kwizera gukora muri ivyo kwizera ni ukwerekwa gushika kure nikumanura aho kurabira gutumbera icyo gutegereza gushika ku amen ababizi kurasa neza barazi ibyo murabona ibyo ni ukubona kure ni icyuma kibonesha kure ni imbonesha kure izo utarabiramwo ibiri hafi ngaha ntimukoreshe imbonesha kure kugira ngo murondere kubona igihe icyari cyo murabona si izo mukoresha ariko mukoresha imbonesha kure kugira ngo murabe kure kandi ukwizera gukora ivyo ukwizera gufata imbonesha kure y'Imana yome impande zo misezerano rishasha n'irya kera maze ukabona isezerano ryose yatanze kandi ukwizera kuribonekana hariya kandi ukwizera guhitamwo ivyo kurakaravye cyo mwanya wa kubu uvuga ngaha kuraba ku iherezo ni kumanura aho kurabira ngo kwerekereza iyi nzira kuraba hakuryari gumiza imbone zitumbere ku ijambo ivyo nivyo ukwizera gukora ukwizera kuri mu muntu niko gukora ivyo bintu rero ucitegerereze ivyo Farawo yita ivyo kwitwa ivyo twa Farawo yitwa bikuru by'Imana babyita ubuyobe Farawo yashobora kuvuga ngo raba Mose ngaha rero niwe Farawo akurikira nzogushikiriza inkoni y'ubwami ni nava ngaha nzogushikiriza inkoni y'ubwami ni gwa urabona rero birahambaye ugiye kuzoba umuntu uhambaye Mose ugiye kuzoba umusenyeri ugiye kuzoba iki kirya na kiriya canke ikindi ntubyitemwo wewe guma ngaha ariko murabona bibabyita bikuru kandi Imana aravuga yuko bwari ubuyobe rero mwebwe bagore nimwumvire umunota umwe co kimwe namwe bagabo ibyo ni isi bita bikuru Imana ibyita umwanda biriya ntivuga ngo ni ikizira ku mugore ko yambara impuzu z'umugabo maze mukibaza yuko muri beza mu kubikora murabona muba muri ko mwerekana gusa umubiri wanyu ubugore n'umugwanizi nta kindi nu uko rero ntimubikore namwe bagabo mubayeho mugendana n'ibintu by'isi kandi mukabyiruka inyuma mukanabikunda cyane, kandi namwe bagabo mutarinda bihagije ubwanyu ngo mutume abagore banyu n'ibindi bareka gukora ibintu nk'ibyo, murateye isoni kandi mukita abana b'Imana, kuko ijewe mbisa n'ivyo Sodomu murabona. So kugira ngo ndababaza ariko nukugira ngo ndababwira ukuri, urukundo rurakosora niko gwama muvyeyi atitaho umwana wiwe ngo amukosore kandi amuhane no mukumutoza ingeso nziza wose umuvyeyi mwiza kuri uwo mwana. Ibyo ni ibyo rero raba neza kandi biri hubu. Mose yarabibonye ukwerekwa kwiwe. Nuko Farao aravuga ngo ibi ni ibikuru, Imana yavuze ngo ibi ni kizira cy'ubuyobe. Nuko rero Mana Mose yahisemo ibyo Imana yavuze. Rero itegereze neza ukwizera kubona ibyo Imana ishaka ko ubona. Murabona ukwizera kubona ibyo Imana ibona, kandi ibyiyumviro n'ingingo z'umubiri bibona iby'isi ishaka kubona. Raba ubwenge rero ni ukwiyumvira gusanzwe gusa k'umuntu, ni gusa ibyiyumviro gusa. Iki rero iki nacyo si cyiza. Murabona ibyo neza na neza iyo dukoresheje iby'umubiri ukubwira binyuranye n'ijambo. Murabona aho rero ibyo ni byo isi ishaka ko mubona. Ariko ukwizera ni kuraba kuri ibyo, kwizera kuraba ibyo Imana yavuze. Murabona hindukiza ibyiyumviro by'ubwenge mi hora y'ukwiyumvira bibona ivyisi ishaka kumubona. Amadini manini mbega uri umukristo yo ndi umupresbiterian umumetodisi umunyepresi umuriteriani umupentekote n'ibindi ndikina kijya canke kiriya kindi. Murabona ivyo izo ni ingingo z'umubiri. Ndi umunywanyi mu ishengero rya mbere. Murabona yo ndi umukatolika ndi ikina kiriya. Murabona ivyo murabivuga rero izo ni ingingo z'umubiri. Mukunda kuvuga ivyo kubaho ari indimi ni kintu kinini. Rero dufise hafi abanywanyi benshi kurusha ishengero ryose ryo mu isi. Murabona ariko hari ishengero rimwe rizima kandi ntuba umunywanyi waryo urivukiramwo. murabona kandi namba wararivukiye mu Imana nzimikorera ubwayo muri wewe, kandi kimenyesha yo nyene. Murabona aho niho Imana igerera mu ishengero ryayo. Imana ija mu ishengero iminsi yose yiberwa ngaho mu ishengero iba muri mwebwe muri mu ishengero ryayo. Muri urusagwa Imana igereramwo muri ishengero ry'Imana nzima mwebwe abanyu, kandi namba Imana nzima iba mu byaremwe navyo bizima. Aho rero ibikorwa byanyu biva ku Mana namba atari uko rero Imana nkirimwo niyo kurera kango ukore uko mu gihe ivuga mu ijambo ngaha ivyanditswe vyayo ngo ntukore maze ukaja kubikora. Murabona ibyo sivyo, ivyo bihakanye. Rero ivyo vyerekana yuko ubuzima butari muri wewe na gato. Murabona uko nukuri ukwizera kwashikanye Mose ku nzira yo kubaha. Itegereze neza Mose yakoze aho hari Farao n'umusore aho hari umusore. Mose bomi bavise uburyo Mose yabonye gucokorwa kw'abantu maze aguharuramwe ubutunzi burenge bw'Egiputa yari ifise bwose, kandi warongowe n'ukwizera yakurikiye. Ivy'ukwizera kwe kwavuga kw'ijambo nuko kumushikana mu nzira yo kubaha, hanyuma mu iserezo ryo gucubahiro kudapfa kutazokwigera gupfa mu bwiza bw'Imana. Kurabishiye amaso n'ingingo z'umubiri byashikanye hamwe n'icubaro byashikanye Farao kurufuguwe n'uguhona kwa Egiputa. Ihangagiwe kandi ntirirasura kuvyuka kuva ico gihe. Aho niho bigeze muravye kiri murapfa muravye kiriya murabaho. Ubu rero muhitemo ni ikintu kimwe nk'icyo Imana yashize imbere ya Adam na Eva mu itongo rya Edeni. Murabona ku bw'ukwizera utegerezwa uhitamo. Rero itegereze neza ukurabisha amaso ku byashijikanye Farao kurupfu wiwe no kugusambuka kw'igisagara ciwe. Mose n'ukwizera kwiwe ntiyegeze atinya Farao. murabona ntiyari yitabye ku byo Farao yavuze, ntiyari yitabye ku yitaye kuri Farao nk'uko nyina na se batatinye iterabwoba bari mwo. Igihe Mose yaronka ivyemeza kuri we ko yari we muntu yaragiye gucungura Egiputa bambe guku Israel muri Egiputa, ntigeze yita ku byo Farao yavuga. Ntiyavuga amen amen. Murabona ivyo nshaka kuvuga, nta bwoba buba mu kwizera. Kwizera kurazi icyo ari cyo cyose, ukwizera nk'uko namwe nabivuga ufise imitsi ikomeye minini n'ubwoya kukikiriza. Kwizera kwavuze ngo cereza, kandi umuntu weza aracereza birakwiye. ndaza mu magazi abasigaye muri bo bavuga ngo nuko rero nkumbure birashoboka murabona ariko utegereza guhagarara no kwerekana imitsi yawe birakwiye kwizera kurabikora tegereze Mose yigeze atinya Farawo mu nyuma ya Imana yemeje ihamagarwa giwe Mose amaze kwizera ko yahamagariwe icyo gihe ariko icyo gihe Imana yamubarira hageti nuko bimeze maze akanamu akamanuka kagaragaza imbere ya Farawo n'ahandi hose muri bo ko yari yarungiswe kubikora Mose ntiyigeze atinya Farawo mumenye Farawo yakoresha uruhendo kuri Mose itegereze yavuze ati ndakubwira iki ngiye kukugirira nawe umwumvikano nyuma yaho ibihute bimuteye yaravuze ati ndagiriranira umwumvikano nawe genda gusa gusenga gati minsi itatu genda gusa gushikajya kandi ntugende kure cyane ariko murabizi ni ingingo z'umubiri za Farawo zamubwira ibyo murabona genda gusa gushikajya rero ntimugende kure cyane ntidufise nk'abuno munsi mwifatanije n'icengero byose n'ibyiza ariko murazi kwizera Mose yari afise ntikwizera mu idini nta genda gushika hajya yavuze ati turagenda twese urugendo vyose ni vyiza tuzogenda mu gihugu casezeranywe ntitugiye gusa aho hanze gushinga idini kandi duce duhagarika turagenda gushika dushitseyo amen ndiko ndagenda mu gihugu casezeranywe Imana yadusezeranije dufise ba Farawo bangaho uyu munsi bahagarara imbere ahavuga igubutumwa abakuru b'amadini bokora gusika cyanke kandi ugakora na kiriya birakwiye neza murabona gusa gushika hari ariko Mose yaravuze ati oya murabona Farawo yaravuze ati neza kubera iki asangwa mugiye kuronka urujya bwoko bw'idini ndababwira icyo mwokora gusa wewe n'abatama bishengere mugende gusenga murabona gusa mwebwe n'abatama bishengere mugende gusenga kuko mufise ubwo bwoko bw'idini ariko ntimuri zare mwihanga murazi icyo Mose yishuye nta n'urwara ruzosigara inyuma turagenda twese gushika dushitseyo turagenda twese nawo njaba tagiye kandi mwanya wose ndi ngamfise mu biganza byawe amen naho njaho naho batagiye nuko mbega intwari y'umukozi amen nshaka ko babana nanje gusa kubera ko shewe ndagifise rero no kwicara kandi nkavuga ni rero ubu ni iki cyiza cyane oya mushinga ntaye dushaka ihanga naryo umwe wese muri twebwe aragenda amen yaravuze ati nta ntama dusiga cyanyi cyari cyo cyose nyuma hazosigara n'ugwara twese turiko tujya mu gihugu cy'isezerano amen umwe wese muri twebwe naho yoba umfaso no mu rugo cyanyi nawe yoba ari umukozi w'umwige no mu nzu cyanke yo umutama gazanye umutsore cyanke umutama cyanke yo uwari we wese wagiye nta kundi nta numwe muri twebwe azosigara amen umwe wese muri twebwe aragenda kandi nta kintu gishobora kuduhagarika n'ukuri ajya amadini yariko aharira rwose muri icyo gihe sibyo yo mana we oya Mose ntiyari yizeye iryo dini ryagenda gushika hajya oya yizere ibyo ego mushinga ntayo mana we twashoboye kubiguma ku munsi wose ariko ntegereza gushika nanone ku gisomwa cyanjye nje ntangura kwigisha umenye mumenye ibi ese ingene ari byiza yo ndakunda ibibi murabizi mu nyuma Farawo yaravuze ati sohoka Imana yaramu turumika cyane iciye mu ijwi rya Mose yarakubise byose yakoze hari ikintu cyose cyategerezwa yarahagaritse izuba hagati mu munsi yakoze ikintu cyose yatumye haba umwiza icyo gihe yazanye ibikere isazi inda n'ibindi umuriro umwotsi n'urupfu mu miryango n'ibindi bintu bindi yakoze ikintu cyose gushikaho mu nyuma Farawo yavuga ati soka fata ibyanyu byose mugende mana we ishimwe n'igihe yihanga nanezerewe ko umuntu ashobora gukorera neza Imana gushikaho Satana akamenya icyo uyu mukoza ni byiza kubaha gusa Imana gushikaho Satana avuga ati yo mana we genda sinshaka gusubira kumva ibyo ni byiza urashobora kubikora neza rwose raba rero iyo Imana itari mu gushigikira Mose aho rero yari gucika gitwenza ariko Imana yari aho nyene yemeza icyo yavuga cyose cyarashika kandi Farawo yategerezwa kuguma aho yari ahagaze kuko yari umusenyeri muraje nk'uko rero yategerezwa kuguma ngaho ntiyashobora guhakana, ntiyashobora kuvuga ngo oya kuko byari kubirashika murabona, ntiyashobora kubihakana kuko byari kubirashika. Nuko mu nyuma yavuze ati yo nimugende, sishaka gusubira kubumva ukundi, bangaha twari ibyo mufise byose, maze mugende yo mana we. Rero turabona ko Mose ngaha mu nyuma yuko Imana yari yamukoreye ibintu byinshi cyane, ikamwereka ibimenyetso byinshi. Nutwumiza rero mu minota 15 ikurikira, reka tubivuge ko ngaha kandi nimurabe mwitonze cyane. Mose yashyize ku rugendo, Imana yari yavuze ngo ndi kumwe nawe, amajambo yawe ni ijambo ryanje narikugaragarije. Mose wewe ugiye atasaje zari mu gihugu nticyari igihe cyayo, nuko uravuga uti nihabi isazi, maze isazi ziraza. Uko ni ukurema, ninde ahashobora kuzana umwiza hejuru y'isi atari Imana? Yaravuze ati nihaba umwiza, nuko umwiza uraza. Waravuze uti nihaba ibikere, maze ibikere bishika no mu nzu kwa Farawo mu bitanda, nuko babigira ibirundo binini. Umuremyi kandi navugiye muri we Mose, maze ntuma ijambo ryanje rirema mu kanwa kawe. Mu by'ukuri nakugize Imana imbere ya Farawo, nivyo mushingana hivyo byose narabikoze. Nuko rero aha bashitse ahantu haduka igipimo gito, yamaze Mose atangura gutaka avuga ati nokora iki? Ndashaka yuko mwitegereza neza iki n'icigwa gihambaye ngaho ubu. Ibi ndabikunda murabona, murabona Mose dusomye neza ngaho yuko igihe abana b'Imana batanguye kugira ubwoba, babonye Farawo ariko arazi inyuma mu gihe bari kubakora gikogwa bajejwe, Imana yari yatunganiye byose ku buryo banengesereye. Ubu yarabahaye kugira urwo rugendo, yarabakoranirije mu ishengero, barahamagariwe gusohoka, baje bava mu madini yose, bakoraniye hamwe bose. Mose yasubira inyuma hari yacavuga ati mwami nigiki ntegereza gukora? Yovuze ngo ni byiza genda ukora iki? Ngibyo bandanye ubu rero Mose urazi ko naguhamagariye gukora iki? Ego mwami, nibyo genda uvuge iki? Kandi kiraba ngizi isazi ziraje, vuga ikiri kuri iki? Kandi ngicyo kiraje, kora iki? Ngicyo kiraje. Ikintu cyose cyari ni ko warahagize, ni ko warahagize, ni ko warageze. Ubu rero ugiye mu ngorane, kandi Imana yaravuze iti ubu rero ndabahaye gutangura urugendo rwabo. Bose barahamagariwe gusohoka, ishengero rirakoranye n'abatanguje urugendo rwabo. Ubu rero Mose barongoreye hariya, narabibakubwiye ngiye kwicara nce nduhuka umwanya muto. Mose yaravuze ati yo mwami, raba baraje he? Farawo araje, abantu bose, ngiki ntegerezwa gukora? Niki ntegerezwa gukora? Raba hariyo si nyifato y'abana b'abantu? Ego mushinga ntaye tangura gutaka ngo niki ntegerezwa gukora? Aha turabona Mose uko ari ikiremwa muntu cyuzuye, nta najyo ashaka ko Imana iguma inyuma yawo agasunikira mu kindi kintu kinaka. Ubu rero nitwebwe uno munsi murashaka ko Imana tumaze kubona ibyo tumaze kubona, ariko turacyashaka ko Imana idusunikira ngo dukore ikintu kanaka. Murabona Mose yari yirekuye avuga ati Imana ngiye kugusaba, ndabico uvuga? Ego ego niko mvuga, ego nivyo nzobivuga nanje. Murabona ariko ngaha Imana yari yamuteguriye ico gikogwa, yemeza ko yari kumwe nawe. None nguyo ageze mu mwanya kanaka, aho rero atangura gutaka ngo niki nshobora gukora mwami, niki nshobora gukora? Ubu rero nimwibuke yari yamaze kuvugishwa ngaha, kuko yavuze ngo aba banyegiputa mubona muno munsi muzosubira kubabona ukundi. Kandi aho nyene atangura gutaka ngo Mana niki kidushobora gukora? Murabona amaze gukora akazi keza gateye igomwe mu kuvugishwa ngaho. Murabona yari yarababwiye ibigiye gushika, nimba ijambo ry'Imana ryari muri we, ryari muri we. Kandi aramutse avuze ibyo byarashika uko nyene, ibyo yari yavuze byari bigiye gushika. Ariko hano yari ko arataka ngo mbega ngiye gukora iki? Yo nambicwa atari kiremwa muntu, namubwo atari jewe, namubwo atari jewe. Murabona yari yamaze kubyemeza ngo icuzo bavutse kizoshika ndi kumwe nawe hanoreri kintu kana akacyarashitse muka mukanya niki ntegerezwa gukora niki ntegerezwa gukoraga mwami yemwe mwami uramaja he yemwe mbega uranyumva niki ntegerezwa gukora kandi yari yamaze kumutorera ico gikogwa no kumugaragariza no kumwemeza no gukorera ikintu cyose muri we kandi hano mana yo mana we birasigurutse neza umuntu ashaka kuruhuka no kurekera imana igikogwa cyo gushishikara kandi aho nyene yarazi ko imana yari yamurobanuje amavuta ku by'icyo gikorwa gukora ibyo kandi imana yari yagaragaje neza iby'umushaka k'igihe cyari kigeze igihe cyari kigeze ko abantu bacungurwa imana ibicishije mu bitangaza byayo n'utwumiza yari yabegeranije mu mugwi umwe muramukurikira yabashize bose hamwe mu mugwi umwe agaragaza icyo bashaka ko ibyanditswe nk'uko byavuga hariya hari kimenyetso hariya hari kimenyamenya ibyo yavuze byose hanyuma aza muri bo nk'uvugishwa naho yamenye icyo avuga cyose imana yaracyubahiriza no kurema hamwe no kuzana isazi no kuzana ibintu bikabaho kandi ikintu cyose yari yaramu sezeranye aho nyine yaragikoze ariko yashaka kurindira ko ni kuhora hagize murabona yashobora kuba yaramenye yuko ukugaragazwa kumuhamagaro wiwe wari ni kuhora hagize akazi kiwe yari yahamagariwe kari ni kuhora hagize murashobora kubitahura hani kuki yarindira kuko ni kuhora ho agize yashaka mwami niki nshobora gukora ahanazanye aba bana gushika ngaha nk'uko ku bintu byifashe farawo ariko araza bagiye gupfa bose niki ntegerezwa gukora niki ntegerezwa gukora yari yamaze kuvugisha icyo bagiye gukora yari yamaze kuvuga neza na neza icyo bakwiye gukora yari yamaze kuvuga icyo iherezo gihanga yari yakuriyemo ndizera ko mutawura murabona vyose Mose yari yamaze kuvuga ngo ntimuzosubira kubabona ukundi Imana igiye kubarandura barabakekeje bikwiye Imana igiye kubarandura yari yamaze kuvugisha ko bigiye kubashikako rero mwami niki ntegerezwa gukora murabona kamere y'umuntu ngaho murabona niki ntegerezwa gukora ngiye kurindira ni kuhoraho agize ego mushingana ngiye kuraba ico umwami avuga ncenda gikora nimwibuke hari umufarao yari yarahagurukijwe atarazi Yosefu murazi muri ico gihe aho nyene muri ico gihe murabona ubwo bwo ari namura aca avugishwa ku iherezo ry'iryo hanga aho rero yari ari muri icyo kibanza nyine byategereza kubera ica aca arataka ngo ni iki ntegerezwa gukoraga mwami ni iki ntegerezwa gukora murabona umwana w'umuntu si uko niko umwana w'umuntu ateye ni iki nzokora ha yari yamaze kuvugishwa imana yari yubahirije icyo yavuze cyose kandi yari ihamagariwe ako kazi none ni kuki yategerezwa kuvuga ngo ni iki ntegerezwa gukora hariho igikenewe icyo yasabwa kwari ukukivuga gusa imana yashaka ko Mose ashyira mu ngiro iyo mpano yo kwizera yari yamuhaye imana yigaragaje kwari ukuri kandi imana yashaka ko Mose yashaka ko abantu babona ko yari kumwe na Mose nawe rero ari ngaha hariya yari yarindiriye kuvuga ati mwami jewe ndi uruyoya ubu ni ugire icyo umbwiye ego ndaja gukora icyo nararonse ni kuhoraho agize mwene data iyo ni kuhoraho agize ego mwene data Mose uko ni kuhoraho agize ego nibyo twarayironse ubu ni kuhoraho agize bica biraba nta na rimwe ibyo byihenda ntibyihenda kandi aha rero muri ibyo bihe kanaka icyo kirasubiye kugaruka ubu rero yamutunganije urugendo ishengero ryamaze guhamarigwa gusoka batanguye urugendo barabandanya aho Mose yatanguye gutaka ngo mwamuku ni kuhoraho agize niki ntegerezwa gukora nivyo imana yashaka ko Mose agira ukwizera ko yarari yaramucizemwo mu mpano yari yaragaragaje neza imana yari yaramaze kwemeza neza ye Mose nivyo yohanga ko yari we biciye mu ijambo no mu bintu byari byaravuzwe ko bizo shika byari byararekanywe neza ntibyari bikenewe yuko asubira kugira umwitwara ariko kuri ivyo murabona ntibyari bigikenewe ko yiyumvira kuri ivyo kuko byari byaramaze kuja habona yari yaramaze gukora ivyo bintu yari yaramaze kuvyemeza biciye mwinsazi ninda ko yavuga ibintu bikaremwa kubera ku ijambo ry'Imana ryari muri we Harero agiye kubaza ubu icyo yokora mu gihe ibituma bibiri biraho nyene imbere yiwe murabona yo mana windizera ko bimubitunyengetereza kandi turashobora kubona aho tugeze murabona ibyo bituma mwiyumvira ko muhambaye uko mugiye twiyumvira kuvyerekeye Mose ruvuga ko amakosa yiwe rero turabivyacu yego murabona ngo rero ahagaze hariya murabona ziko ivyanditswe vyavuzwe ko iyo yari sahaya sahaya umunsi ivyatwerezwa gushika kandi yarazi ko Imana yari yahuye nawe mu nkingi y'umuriro acaramanuka imbere yabo bantu akora ibyo bitangaza kandi ikintu cyose yavuga cyarashika emwe no kurema ibintu agakora ibyo Imana yonyine yashoboye gukorera yerekana ko ijwi ryiwe ryari ijwi ry'Imana. Aha rero hari igituma hamwe n'abantu yari ariko ararera abajyana mu gihugu cy'isezerano maze rero arahagarara arataka ati ngiki ntegereza gukora ibyo ni iby'umwana w'umuntu ashaka gusa nk'uko mwene data Roy Slaughter nibaza ko yicaye inyuma y'urugi hariya yamwigiye kimwe ku byerekeye umuntu umwe yankoreye ikintu kimwe kandi naravuze nibyo nakoze iki ubu rero ngikiri yaravuze ati mwene data Branham niwe abareka bakishimikiza igitugu cyawe uno muzi ejo uzobibakorera uko nyene niko umwana w'umuntu ameze bishimikiza igitugu cyawe kandi ejo uzobikorera icyo nibyo Mose yamakora Imana yategerezwa kumwikorera amaze kumutoranya no kwemeza ko yakora ibyo naho babantu bategereje kuvuga bati Mose vuga ijambo narakubonye ibikorwa hari Imana yarakubahirije hariya kandi uri wa wundi nyene uno munsi amen murabona bikoreye amen yategerezwa kuba abiza ariko yabikoze nibyo neza na neza nkuko byari bimeze ico gihe n'ubu niko bikiri turabona ko ari uko rero yavuze ati Imana yari yaramaze kubirambirwa Imana yari yarabihaze yaravuze iti ni kuki uri kuranakira kubyivyo sinamaze kugaragaza ibindanga sinakubwiye ko nakurungitse gukora icyo gikorwa sinakubwiye ngo ugende kugikora sinasezeranye ko nubikoze ko nubaye kumwe nawe kandi ko nubuze nshishije muri wewe kandi ko nukoze ibi kandi ko nukwerekanye itanga nikumiza sinazaziranye gukora ivyo sinabikoze uko nyene ngasasangura umwansi wese akukikije kandi rero uhagaze ahantu ku kiyaga gitukura neza na neza kugikoma ujejwe ico nakubwiye gukora none uracyavuze induru wongera untakira mbega ntunyizeye ushobora kubona ko nakurungise kugikora yo namba uwo atari umwana w'umuntu yo yategerezwa kuba maze guhaga ibyo bintu hanyuma avuga ati urazi kubikeneye urazi kubwiye kujana abo bana hariya muri kijya gihugu cy'isezerano nuko nyene winukiye waho mu mfuruka nta kindi kintu ushobora gukorera rero hari gikenewe ni giki gituma untakira ndaba ngo nkore iki kuki umpamagara sinabyemeje imbere y'abantu sinabikwemeje iryo si narihamagaye icyo si icyanditswe sinasezeranye ko nzojyana iryo hanga muri kiriya gihugu sinaguhamagaye nkakubwira ko ntegereza kukuru ngikakugikora ko atari wewe uriko ariko yari jewe kandi ko nzomanuka nkazoba ndi kumwe nawe kandi icyo novuga cyose nzikigaragaza kandi acyemeza ibyo narabikoze sinabikoze none iyo akantu na gato yagashitse ni kuki ukora nk'uru yoya utegereza kuba umugabo uvugana n'abantu amen uce ubandanya amen nizo rero reka gutaka vuga amen yo ndakunda ivyo ni kuko ntakira vugana nabo bantu gusico bandanyo gana mu ntumbere yawe cyari cyo cyose abindwara cyangwa cyari cyo cyose kuzura bapfu cyangwa cyari cyo cyose vuga naravyemeje vugana nabo bantu mbega icigwa mbega icigwa yo yo kuntambu kuyiru rugendo rugezo raba aho turi uburero mu kinga ntaye gukwegwa kwa gatatu tegereje turi ngaha nyine kuri urugi kumukiza kumwami yari yarabanuje amavuta kubgico gikogwa kandi yari arindiriye niko warahagize imana itegereza kuba yari maze kurambirwa n'ivyo yavuze iti usubire gutakavuga narakuringitse ewe imana irishenge ryo tugereje kugira gute muri iki gitondo hamwe n'ukugaragara kw'imana kunegesereye hamwe n'inkingi y'umuriro n'ibimenyetso musumiza kintu cyose nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodomu yaravuze ko ibyo byogabanutse byogarutse aha rero isi iri mu mwanya wayo rero igihugu kiri mu mwanya wacyo rero abagore muri mu mwanya rero abagabo bari muri uwo mwanya rero ishengero riri muri uwo mwanya aho ni ikintu cyose kiri ibintu byose bimenyetse ibintu bisa n'ibi sahani biduka n'ibindi byose biri mu kirere ibintu by'ubwoko bwose by'insigabwenge ikiyaga gikankamira imipfunda imitima y'abantu kirimuka ubwoba kumigwa muri iki gihe ingorane mu bihugu ishengero ryasubiye inyuma n'ukuza kwa wa muntu w'icyaha yishyize hejuru y'ikintu cyose yitwa imana yicaye mu rusengero rw'imana yiyerekana kandi byarabaye kuri iki gihugu kandi ishengero ryaritunganije kandi bose bakoranira hamwe nka bamaraya bakoranijwe na maraya hambaye kandi ikintu cyose nyine mu buryo bw'ubusambanyi ubusambanyi ni iki kubwira abagore ko bashobora kwimwa umushatsi kubwira abagore ko bashobora kwambara amabutura kubwira abagabo ko bashobora gukora ikintu ubutumwa bwo kunezereza abantu n'ibindi bintu ntabwo ubona ko bakora ubusambanyi hamwe n'ijambo ry'imana nyakuri kandi imana yaturungukiye ijambo ryiwe ry'ukuri ritari ry'idini atamigozi iriboshe kandi aduha inkingi y'umuriro nk'uko yari yabaye hamwe natwe ubu haheze imyaka 30 kandi ikintu cyose yari yaravuze mbere akongera akavuga cyarashyitse neza na neza uko yabikoze vugana n'abantu hanyuma tubandanya me twararonse intumbero ubwo n'ubwiza reka tugane kuri bwo turi ko turajya mu gihugu cy'isezerano ibintu byose bishobokera bizeye vugana n'abantu sinabyemeje niyemeje ko mumfata ifoto n'ikindi kintu cyose ndakora ikintu kintu cyose ishoboka kugira ngo nemeze ko ndi umwe nawe haraheze amahinga make ibinyamakuru ntibyatangaje iyo nkuru igihe wavugira hano havuga ubutumwa buzoshikana amezi atatu imbere y'uko biba kandi byaravuzwe kandi biragaragazwa ubushakashatsi burabizi ibyo bintu hamwe n'ibyo maze gukora byose uracyarindiriye vugana n'abantu hanyuma mubandanye ku nimero yanyu amen Natani ntiyamubwiye Dawidi Natani umuvugishwa igihe kimwe yari yicaye abona Dawidi umwami yarabanujwe amavuta avuga ati kora ibiri mu mutima wawe byose kuko Imana iri kumwe nawe yabwiye Dawidi ati kora ibiri mu mutima wawe byose Imana iri kumwe nawe Yosuwa yari yarobanujwe amavuta kugira ngo afatire igihugu Imana ntihangagiwe umunsi wari mugufi yari akeneye igihe kinini icyo gikorwa yari yarobanujwe amavuta kandi yashinzwe gukora Yosuwa umuntu yari yarobanujwe amavuta Imana yamubwiye ngo nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe muri icyo gihugu ngiye kukiba kandi nshaka ko mujya hariya muvaneho abamerike n'abandi bose abafilisitiya n'abaperesi n'abandi batandukanye mubakureho ndi kumwe nawe nta muntu ashobora kubihagarara imbere yanyu iminsi yose y'ubuzima bwanyu nta muntu ashobora kubagora ubandanye hari ubwo rero Yosuwa asokorora ijya nkoti avuga ati nimunkurikire acaja hariya kandi aho yari ko aragwana aca koriki asanzaza umwanzi masigara rutugwe duto duto ahano tuni tugwe duto duto hariya ni bumara kwira baraja kwegeranira hamwe kandi bakora igitero cya bose bakibaza n'inkomezi nyinshi bandwanye kandi izuba ryari kurirarenga yarakeneye umuco mwinshi izuba ryari kurirarenga ntiyaragiye kumavi ngo avuga ati mwami mana niki ngiye gukora yaravuze ati yari afise icyo akeneye yavuze ati wazuba we gumaho ndabikemeye ndi umusavyi w'umwami yarobanujwe amavuta iki gikorwa kandi hari icyo nkeneye guma ngaho kandi wake nawe kwezi guma ngaho ruri gushika intambara ayihejeje kandi bose abanesheje kandi zuba ryaramwumviye nta gutaka yabwiye izuba ngo gumaho zuba gumaho naho nawe kwezi gumaho nyene uri ntiyigeze ataka ngo mwami ubu ni igihe nshobora gukora mpereze umuco n'izuba wundi mwinshi yari akeneye umuco w'izuba rero yararitegetse kandi izuba ryaramwumviye yo yategetse izuba kugumaho ryari Samusoni yarobanujwe amavuta yahagurukirijwe ategurwa n'Imana amuha impano y'inguvu ategurwa kurandura ihanga y'Abafilisitiya yateguriwe yavukiye ku isi yarobanujwe amavuta n'Imana amara Abafilisitiya ubwo rero umunsi umwe baramucakira ari mu murima atankota iwe afise atacu umukanda w'Abafilisitiya igihumbi bafise ibigwanisho bamwirukako icyarimwe hari ubwo yaguye hasi ngo avuge ngo ewe mwami niko ndarindira iyerekwa ewe mwami niki ushobora gukora ndongora ubu niki nokora yarazi ko hariho icyo akeneye nta kintu yaronse atari umusaya w'intogoba aca arakubita arabahundagaza Abafilisitiya igihumbi amen ntiyigeze atakira imana yakoresheje impano yiwe yarobanujwe n'amavuta yarazi ko yarungitse ku bw'icyo gikorwa yarazi ko yavutse ku bw'icyo yarazi ko yarobanujwe amavuta hamwe n'impano acara kubita arabahundagaza Abafilisitiya igihumbi ntiyatakiye imana yari yamutoranije kandi agaragaza icyo yarare biciye mu bindi bintu yari yarakoze kandi yari umukozi w'Imana yagaragajwe yarobanujwe amavuta kugira ngo asangangure Abafilisitiya kandi yarabikoze uko ibintu byari byifashe kose yarabikoze ntiyigeze agira icyo abaza cyari igikorwa cyiwe aho Imana yakoze iciwe muri we gufata rya gufa ry'indogoba agaca agenda agakubita Abafilisitiya ni gute byonyine akubise rimwe n'icyo kintu ku nkofe rimwe y'icuma cy'umuringa ireha na santimetero zitatu mu bwaguke byari gutuma iryo gusa ricika ubunywenyo kandi yakubise igihumbi muri bo arabahundagaza carabica kandi aguma agifise kwa arifise mu kiganza ciwe ntiyabajije ibibazo ntiyabatatse yaravuze yarabasanzaje yo mana we mfate Abafilisitiya nshobora gufata Abafilisitiya ga mwami ndazi ko wandungitse kubikora mwami yego mwami ndazi ko wandungitse gusangangura iki gihugu cy'Abafilisitiya ngo rero hari igihumbi cy'abubi ntikuje nta kintu mfise ngiki n'ikintu ngiye gukora ubuga mwami yo mana we nta na kimwe kigiye kumwera intambamyi irabarombanuriwe amavuta icyo gikorwa nta na kimwe gishobora kumugora ujya nta na kimwe aleluya yafashe nyine icyo yari afise aca arakubita ko ni ukuri ibyo umwansi yamuzunguruka yavuze ati ubu rero ari hano muri twebwe turamufise ubu turi kumwe nawe muri twebwe hano uyu mugore ubu rero urugiro ruguruye ahantu hose yatuzengurutse ntashobora gusohoka turi kumwe Samusoni ntiyatatse ngo yo mwami banzingurutse bose hamwe n'iri dini aha yo niki ngiye gukora narifatanije nabo niki ngiye gukora ntiyigeze akora ivyo yarasohotse gusa arandura urugi arutera ku bitugu arujana amen yari yararobanuriwe amavuta icyo gikorwa yari hamagariwe n'Imana ntibamugara n'imbere oya n'ukuri ntiyababajwe ntiyabajijwe Imana nimba yo bikora cyangwa atobikora cyari igikorwa jejwa amen 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 nyene cyari cyo gikorwa jejwe ni kuko nakira vuga umaze ubandanya amen reka vuga ubu rero yahejeje kwidoga no kuboroga ategereza gukura bikwiye kugira ngo avuge nivyo kuri yarazi ko impano yiwe y'inkomezi yasizwa shoboye gusangangura mu Filisitiya wese yamuhaga ngarara imbere ariko ivyo ntitubizi murabona turacari utuyo ya nk'inkongoro mu kanwa yarabizi yarazi ko Imana yamuhagurukije kubwiyo ntumbero kandi yuko atana kimwe cyari kigiye kumuhagarara imbere iminsi yose y'ubuzima bwiwe nta na kimwe cyashobora kumusambura yarahagurukijwe kubwiyo ntumbero kuko Mose byari bimeze nta na kimwe cyamuhagarika nta mumereki cyangwa ikintu cyari cyo cyose cyari gushobora kumuhagarika yari mu nzira igara mu gihugu cy'isezerano Samson yari azi ko ari mu nzira Yosuwa yari azi ko azofata igihugu yari yaragaragajwe ijambo ry'Imana yarabisezeranye kandi muhemu yera yari araho ngo abigaragaze yari mu nzira kandi nta cyari kwitambika mu nzira yiwe oya mushinga ntaye neza mu murongo w'igikorwa hamwe n'Imana nta kintu na kimwe cyashobora kwitambika mu nzira yiwe kuko yateruye imiryango ayishyira ku bitugu byiwe yapima nk'amatonane cyangwa tano rera duga ku musozi hejuru kandi yicara ko nta kintu na kimwe cyashobora kwitambika mu nzira yiwe yarafise ingabire yasizwe yapfuye ku Mana yari azi ikeneye gutaka mwami kora ibi ubu yari yaramaze kurobanurwa amavuta kubikora ni kuhoraho wagize bikurare biyabikure ngo ushiriye yico amen nkora iki mwami ngiye gukora iki naho mu kiyaga gitukura sinakubwiye ko noguhaye uyu musozi nk'ikimenyetso uri kuragaruka kuri uyu musozi kandi ugiye gutwara aba bana mu gihugu sinakwamagara icyo gikorwa kuko utinya ikindi kintu cyo kwitwara ikindere vuga kandi utangure kugenda amen kandi amen naguhamagara iki gikorwa Dawidi yari azi ko yari banuje amavuta kandi ko yagaragaje ko umuntu azi kugema neza yari azi ko bazi ko umuntu agema neza Dawidi yari yararobanuje amavuta yari abizi kandi aho yahagarara imbere ya Goliyati yari yigeze ataka oh man ngire iki ubu ndira ndashobora ndazi byo wakoze mu minsi heze warandetse ndi kidubu kandi warandetse ndi kimambwe ariko guti vyerekeye Goliyati hano yigeze agira ibyo yaravuze gusa yavuze ati iki raba nk'uko byabaye mu maso yawe yaravuze acyegera imbere ntiyigeze asenga isengesho ntiyigeze atanga ikimazi na kimwe yari azi ko yarobanujwe amavuta amen yari yarasizwe kandi iryo topito yari ryarerekanye icyo rimaze yari afite ukwizera mu gusigwa kwiwe yari afite ukwizera ko Imana yashobora gutumbereza igobuye neza hagati y'ijya ngofero yo kwikingira impanuka hajya ahantu honyine hashobora kugemwa yari ahagaze hariya yari azi ko hari umuntu agema neza amen yari azi ko Imana yamugize uko amen yari azi ko yari yarishe intambwe yari azi ko yari yarishe dubu ariko ibyo byari byerekeye ubutunzi bwa se wo mu isi hano mu byerekeye ubutunzi bwa se wo mu ijoro men ntiyapfukamye ndashobora nkora iki ubu ga mwami yaravuze yongera aramubwira ati uraraba nk'intambwe y'idubu kanda amen mani shimwe yego mugenzi yaravuze kandi acajana guhamwa yuko Goliyati yo mana we ntiyarabye igikoresho ciwe yari muhungu mugufi akiri muto w'inzobe ntiyari muremure cyane ntiyarabereye ijisho Magoya Bibiliya ivuga ko yari afise ibirabagu rero ntiyaravye ikireho ciwe n'ivyo twokwita ubushobozi bwo kubikora murazi musenyeri yamubwiye ati rero raba hano mwana ujya mugabo yize teolojia urabona ni umunywanyi yavutse ari umunywanyi kandi yabaye umunywanyi kuva akiri muto kandi ushobora kumwigereranya ko kandi nawe wavuka n'abavuze bati we utisonera uje hano gukora iki icyo subira muhira ibyo ni byamuteye ikibazo kuki yari azi ko yasizwe Imana ya yanabaye ijya ntambwe Imana yanabaye muri ya nzira y'ijya dubo ishobeye gusumbya kuntabara ujya mu Filisitiya ndaje turahura mu izina ry'umwami Imana ya Isirayeli amen ntiyasenze gushikaho yishugwa yari yarasengewe Imana yamusengeye imbere yuko isibaho yari yarasigiwe igikorwa yategerezwa gukorera kuvyerekeye ivyo kuvuga gusa no gutera intambwe imbere nivyo yategerezwa gukora yo ndabiro niyo bikoze bene data mu madini baramukekeza bahagazaho naho muramizi o ego bari bahagazaho bavuga bamukekeza bamutwenga kandi bavuga bene wabo murabizi kandi bavuga hahaha ntushobora uri gusa umuntu tubaha ntivyamutirimukije na gato ushaka kwitandukanya n'abandi ushaka kwiyekerekana namba kwa rukwirekana byari kubivyo ariko bari abakurutonde gubwenge. Dawidi yarazi ko amavuta yari kuri we. Amen. Cyo ntivyagira itandukaniro na rimwe kuri we. Yaravuze ati, "Umufilisitiya araba nk'idubu n'intambwe kandi ndaje." Nabivuze imbere y'uko biba yarakoze ibi, yarishe idubu, yarishe intambwe, yatsinze hasi intambwe. Niki icyo pito hanyuma afata imbugita cyo kimwe n'idubu? Intambwe yishe intambwe n'imbugita. Yagiriye uko nyene Goliyati amukubise hasi nibuye acarasohoka inkota yiwe. Acha mucumutwe neza imbere yari yavuze iki mbere yuko ivyo biba kandi utsomere nkavyo kubera iki yavuze ijambo ryotegerejwe kuba kandi acatera intambwe imbere mukurishitsa. Amen. Oh mwenye data yaravuze kandi acarihanganira uwo munsi. Namba hari yigeze kuba igihe ujya mugabo yavuze ni ubu ngomba mpagarike mu minota mikeya cyane. Nimwaba mushobora kwihanganira iminota mike cyane, ndafise ngaho ibintu nanditse byanditswe bimwe bimwe ngaha. Nshikako Petero yigeze ataka aho yabona mugabo afise ukwizera gukwiye ko kumukikiza yari ajyanye ku irembo bitagwiza. Ntiyigeze apfukama kandi ngo asenge ijoro yose rero canke asenga umunsi wose isengesho rinirirerire kandi avuga ati, "Mwami ndagusenze gusaba ngo ufashe iki kintu mugakigo wowe. Nabonye ko ufise kwizera, ndazi ko uri uwizera kandi naramubajije uwo naravuze ko yari afise ukwizera, yashoboye kwizera ko ndamubwira kandi namubwiye ivyerekeye ivyo wakoze. Ndiyumvira gusa ubu mwami ko urashobora kumanika waragize ko mbwiye." Oya, yari azi ko yashizwe kw'intumwa, yari azi ko Yesu Kristo yamuhaye kiza abagwayi, zura abapfuye, humura abanyamibembe, humanura abanyabibembe se n'amadayimoni nk'uko waronse ku buntu. Kanga ku buntu yaravuze ati, "Petero genda ukora ivyo." Ntiyari abikeneye gusengera gushika mu ishugwe yari yatumye. Yavuze iki? Yaravuze ati, "Mu izina rya Yesu Kristo." Yavuze izina rya Yesu Kristo kandi yari ajyanye gusa hariya. Ama amufata ukuboko rero aravuga ati, "Haguruka." Nuko aramufata gushika aho amavi yiwe aronka inkomezi, acatangura gutaka mu kubera iki? Ntiyigeze agira igikorane cy'amasengesho cy'ijoro cyo ntiyigeze atakira Imana. Yari azi neza nivuge mu kanwa ka Yesu Kristo ko yagitsinze icyo gikorwa. Ego yarazutsa cyaramuhamagurutsa kuko yari azi ko ari intumwa yagisize icyo gikorwa. Abantu bari bajyanye mu gitutu cyiwe ntibigeze bavuga na rimwe ati, "Oh, ingonwa Petero kandi dutakire hanyuma dusengere sengesho ryo kwizera ku Mana." Oya, ntibigeze bavuga ibyo. Bari bazi ko yasizwe kandi ko ari intumwa Imana yagaragajwe. Rero baravuze bati, "Gusa tureke tujyame mu gitutu cyiwe, nta jambo ufite uvuga, turabizi, turabyizeye." Ubugingo bwari muri bo, intumwa niyo yashoboye kugenda kuri bo, kandi nabo bwabo bari bakize. Mose yaravuze ati, "Sije jenyine, genda tugende twese, twese turafise icyo dukora, dutegereza gutsigwa." Rero babo nijya ntumwa ihagaze harya kandi bamubona akiza mugabo agwaye kandi akorewe ibintu byose. Baramenya ko atashoboye kujiwa. Baravuga ati, "Ntibigeze bavuga ngo Petero ingo kandi tangi ikimazi cy'amasengesho hanyuma uce urindira gushika urunse." Niko warahagize rero ucuza utubwiye urabe icyo Imana yavuze. Baravuze bati, "Mama twoshobora kuryama gusa mu gitutu cyiwe kubera ko Imana ari muri Yesu Kristo iri muri we, kandi tubona hakoreka ibintu bimwe uko bakora ku buyonga muzi za Yesu, kandi bakanyama mu gitutu cyiwe." Rero Yesu ari muri uyu mugabo asanga icyo gitutu gishobora kudukora ko turakira. Rero Bibiliya ivuga ko bose bakize si gukorane cy'ijoro ryose cy'amasengesho. Bavuga ngo, "Mwami, noryama mu gitutu cy'ijya ntumwa." Oya, bari babizi umuco wari wabahumurikiye, imitima yabo yari yuzuye kwizera kwabo kwari degenzamen. Barabyizera, bari babibonye ibitambara byo gusenda kwa kwao bya Paulo cyo kimwe ubundarangije. Yesu ntiyigeze ataka aho bamuzanira umuhungu afise imuhemu mbe, yari afise intandara yagwa mucanwa. Ntiyigeze avuga ati, "Data, ndi umwana wawe, ndungitse hano gukora iki ngiki?" ndashobora kugize uyu muhungu ntiyigeze abivuga yaravuze ati muvemo satani yaravuze hanyuma umuhungu acarakira aho yahura na regiyoni yasa amadayimoni y'ibihumbi bibiri muri we yesu yari karataka kwari ugutaka kw'amadayimoni ngo niwaba ugiye kutwirukana o tureke tujye mujya mu kuku w'ingurube yesu ntiyigeze avuga ati ubugati ndashobora gukora ibi yaravuze ati muvemo kandi amadayimoni amuvamo yihuta rwose yari azi ko ari mesiya ku mva ya Lazaro yari amaze iminsi ine yarapfuye baravuze bati yaba wari hano mwami ntiyari kuba yapfuye yavuze ati nje ukuzuka n'ubugingo amen si hehe ryari cyangwa gute unyizera naho yaba yarapfuye azobaho amen yari azi uko ari we kandi yari azi ko we ari we yari azi ko yari Manuel yari azi ko yari ukuzuka yari azi ko yari ubugingo yari azi ko muri we haba ukunengesera k'umwana mu mubiri yabonye bajya abantu hajya kandi acabona icyo imana yari yaramubwiye rero gukora kandi yari aho yagiye hariya ntiyigeze avuga ati uburindira ngira mpfukame aha mwese mupfukame kandi musenge yaravuze ati urizeye ko nshobora gukora ibyo wane nababajije ntiyari ari we bari bo yego mwami ndizeye ko uri umwana w'imana yategereza kuza mu isi yo mana we yari yaragaragaje ikintu kimwe gitegereza gushika Lazaro sohoka yaravuze kandi wapfuye arasohoka si ndashobora yaravuze gusa kwizera kumaze gushikama ikintu cyarashitse yabuze yaravuze rero impumyi irabona imbuga kiratambuka ifamato kiromba amademoni arataka kandi arasohoka abapfuye barazuka byose kubera iki ntiyasenze gushika yishu yari mesiya yasizwe yari uwo mesiya yari azi uwo ari yari azi aho ahagaze yari azi igituma yarungiswe yari azi ko data yamuha yamugaragaje kuba mesiya kubizera kandi igihe yahura n'ubwo yize n'abo bize afite ubwiza yavuga ati jambo dayimoni zarahunga yego mu kingana ivuga ntutakivuga amen kandi yari azi amategeko yiwe yahawe n'imana ariko twebwe ntayo tuzi yari azi uwo ari twebwe ntabyo tuzi mose yari yabyibagiye samusoni yari abitahuye abandi barabitahuye yesu wa yarabitahuye mose yarabyibagiye mana yarinze kumuhamagara ngo imurekure yaravuze iti kuki ntakira nakurungitse ngo ukore igikorwa vuga hanyuma ubandanye intumbero yawe narakubareye kuzoza kuri uyu musozi fata abana kandi ubarongorere kuri uwo vuga gusa sindabi byitambika imbere bikuraho naguhaye ububasha bwo kubikora naravuze waravuze insazi n'inda ibaremwa n'ibindi bintu nk'ibyo kuki uri kuramborogera vuga urabe ko bigenda birakwiye yo mana we ingene ndabikunda hano yesu ikintu cyose yavuga yavuga gusa ijambo kandi byabuko imana yari yaramugaragaje neza ko yari umwana wiwe uyu ni wa mwana wanje nkunda muri we niho naronke y'umunezero nimumwumve urabe ndakunda ibi ingene mu gutwara ingene mu cyubahiro yagaragara imbere y'abanyamucokora amen yavuga ati sambura urusengero nanjye ndasabe data nsenge data ndabica bikora ko sambura urusengero kandi ndasubira ndaruhagarike mu minsi itatu si ndizeye kubikora ngiye kugerageza kubikora ntubikora kubera iki ibyanditswe byavuga uko ibyanditswe nyine byaravuga ko ashobora kuzura umubiri wiwe biduha ububasha ubushobozane n'izina ryanjye bazose n'amadayimoni bazovuga mu ndimi namba bafashe inzoka cyangwa iyo banyuye ikintu cyica ntacyo kizobagira barambika ibiganza ku barwayi bazokira kuko intakira vuga kandi uteri uca imbere nk'intwari gusambura urusengero ndaruhagarike mu bugira kandi yo kandi wibuka ubu tugiye kurangiza wari wa wundi yari wa wundi yavuze muri Yohana 17:12 unyizere ibikorwa jyewe nkora n'abazobikora si ibyo niwe yarabivuze ni Yesu muri Mariko 17:24 yavuze ati nimwabwiriye umusozi si ni wasenga kubira umusozi ni wabwirira umusozi uti shinguka kandi ntukekeranye mu mutima wawe ariko uzire ko ibyo wabuze bizoshika uzoshobora kuronka ibyo wavuze ubu wewe namba ubivuze gusa ubishime ibyo bizoshika ariko asanga ikintu kinaka muri wewe wasigiwe gikorwa rero so menya ko ari ubugombe bw'Imana gukora icyo kandi ukivuze kizoshika namba mwebwe niwe yavuze ibi nimwaba muri jewe kandi amajambo yanjye akaba muri mwebwe saba icyo mushaka cyose muzokironka o murabona icyo nshaka kuvuga mbabarira ibi ariko bije gusa muri jewe negerezwa kubivuga niwe yavuze ujya munsi hariya mu ishyamba ati nta gikoko ufise rero acyararema ibikoko bitatu bita ikiyeye bihagarara imbere yacu niki vuga gusa ijambo uvuga uti biza kuba biri hajya na hariya na hajya kandi niho vyari niwe yabikoze ibyo Charlie Rodney yari hariya Kentucky na Neri Margi n'abandi muri mwebwe yari we Imana idahinduka yari nyuma hariya kandi bwira Mose yavuze ati kubera ikuntakira vuga ijambo niwe yabiremye niwe yo mana we niwe yamhaye kwerekwa haciye nk'umwaka yavuga ko twobwiye hariya kandi ibi biramatanishije ishasharindwe n'ingene hubaye umuturagaro munini wotanguye kandi ko wugize ishusho ya piramide kandi hariya ikinyamakuru Luke Life cyaravyanitse ko kimanitswe hajya ku rubaho yabivuze yari we nijyajoro igihe namanuka iryo barabara nkabona irya nzoka nini yo mu bwoko bw'inamamba igiye gushikira mwene data azavuga ati wahaye wahawe ububasha bwo kuyiboha canke ko ariyo yose muri izo yari we yabivuze umugore wanjye muto yawimvi icya inyuma hariya yari we cya gitondo yamvuye hariya mu cyumba ahagarara mu mfuruka avuga ati ntugire ubwoba bwo gukora ibi bintu icyo ari cyo cyose cyangwa icyo hariho hose cyangwa kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose kubera ukaba hafi kwa ukuba kwa hafi n'Imana utananirwaho hose yari we hariya hakurya muri manga sabino haraciye nk'amezi atatu igihe nari kundasenga nibaza ibyo ari bigiye gushika nari mpagaze hariya amazi inkota ikorokera mu kiganza cyanjye nuko avuga ati iyi ni inkota y'umwami yari we yambariye ati nk'uko nari kumwe na Mose niko nzogutuma yari we yambariye haciye imyaka 30 hariya hakujya ku ruzi ndi umuhungu mutoya mpagaze hariya nk'umuvuga butumwa mutoya ku ruzi haciye imyaka 30 mpagaze hari igihe uriya muco na ya nkingi y'ibiro nyeri yamanuka ivuye mu ijuru yahagarara hariya maze kabugutinti nk'uko narungitse Yohana umubatizi tegurukuza kwanje kwa utunza kwa mbere kwa Kristo ubutumwa bwa buzotegurukuza kwa kabiri ku isi yose byashoboka bite mu gihe umwungere wanjye bwite yatwenze akabikekeza ariko byashize neza na neza uko nyine yari we yabivuze ego mugeni yo ingeni yari we yavuze mu buvugisho bwirekwa bizoshika yari we yavuze ati ni ihanga umwe muri mwe buvugishwa cyane yerekwa akabivuga kandi bigashika icyo gihe nibuka tuzobari jewe nzoba ndi kumwe nawe yo mama we nene ndoshobora kubandanya mvuga nti niwe yamanutse igihe nababwira yuko yari yankingi y'umuriro yari hariya ku ruzi kandi ntibashobora kubyize yari we hariya hagati yacu igihe iyo muvuga butumwa mubatisi imbere y'abantu 130 byajyotsa muri Sam Houston Coliseum igihe uriya mumarayika w'uhoraho yafata igifoto yiwe ahagaze hariya yari we wawundejo muntu munsi nibe bidashira yari we yavuze ibitaraba aho nibi bintu byobereye yari we yavuze ibi yari we yakoze ibi bintu niwawundeje uyu munsi nibe bidashira yakoze ibintu byose neza na neza nkuko yavuze ubikuza amene kuko intorindira mana yemeje ijambo ryayo ni ukuri muze dufata urugendo muze tugende muze tubandanye urugendo rw'umwami dushyira ku bantu gukekeranya kose ibyabyo kunze muyihagara muyihanagure neza nkuko yirekwa rya Juni Jackson ryavuga nta kintu cyari gisigaye kiretse amavuta cyangwa inzozi yiwe nyamba yicenga nta kintu cyari gisigaye kiretse amata kandi yari afise imirongo inzahabu ya kikuje mu misozi mu nzozi yamayejaje ngoma nawe mwene data Collins ntugira ubwoba ku byerekeye ijya fi yerera yarera ntiwari uzi gusa ingene ufata shyira ku ruhande ikintu cyose ikintu kinyuranye n'icyo wibuke kunikuri ukuriye ntibiraba ingene gisa n'ugushikuza n'ikindi cyose kintu kiri na rimwe bandanye neza na neza n'imuhemu yera ya mana nyine yazura Yesu mu bapfuye wawundi nyine ashobora kurema ibintu wawundi nyine yabayeho mu gihe cya Mose ni wawundi nyine uno munsi umuhamagaro wiwe muri iki gihe cyanyuma yaremeje nk'uko vyari mu minsi ya Sodomu niko bizoba mu kugaruka k'umwana w'umuntu birakoze hari Sodomu epfo hariya hariya muri Birigra hariho Birigra Hamna ora Robert hariya kandi shengero rirabandanya n'ibimenyetso bimwe yarasezeranye mu bita mu bibanza bibiri kandi ngivyo niwe yarabivuze ewe mwami ntere intege muri iyo shengero muri iyo sengesho ryanze mfata ewe mwami imana ntegeza guhereza ino burije kuko ntakira kubera iki uri korantakira igihe nakweretse ko ndi kumwe nawe yovuze ati si nakijije indwara zanyu sinababwiye ibintu byashitse neza na neza umwungere wanyu ntarashobora gukora ivyo jewe ntarashobora ni umuntu ni jewe umwami yashoboye kuvuga ni jewe nakoze ibi ni jewe namubwiye ibi bintu byose mvuga si jewe ni ijwi ryanje ni jewe nzura abagwayi banyi batembye ni jewe nkizindwara ni jewe mvuga ibintu bitaraba nijewe nkiza nijewe natanze isezerano mana ntereje mfate ijya nkota y'ijambo washize mu kiganza canje haciye nk'imyaka 33 kandi ndayifate nerekeza kutya gukwegwa kwa gatatu iri nisengesho ryanje reka twunamike imitwe yacu data wo mwijuru igihe kigeze kure ariko ijambo rigenda rigira agaciro nk'uko tubibona mwami igihe kubanga kwa Kristo kutananirwa kwama kuri kumwe natwe ingene ndagushimira kubwo kugira neza kwawe ingene waturinze ukaba ukaduhezagira ingene tubigushimira mugihe mfashe utudutambara mu biganza mwami n'abantu bafise ukwizera bizera ibi ese dayimoni yose buri umwanya wose yova muri aba bantu kandi ntegetse buri muhemu ngaha y'umubiri itari y'imana buri muhemu yose y'indwara ubumuga bwose n'ububabare ntituri mu gitutu cy'umuntu ariko turi mu gitutu cy'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwagaragajwe mugihingi y'umuriro ihambaye igeretse imbere n'inyuma muri iyo nyubako yayindi nyene y'imana yarabiyemo maze ikiyaga gitukura kigahagarara nk'uko Isirayeli ikajabuka ariko ubu mugiraba kimijagiye amaraso y'umwana wayo bwite n'imbabazi n'ubuntu ese twokubaha Yesu uyu munsi twoheba kuvuga dugutaka ese twobona yuko waduhamagariye iki gikorwa iki nicyo gihe ndivuze mu izina rya Yesu Kristo reka buri ndwara yose ive aha hantu ese buri mugabo n'umugore wese yokwambaza izina rya Yesu Kristo yoshikanira Imana ubugingo bwiwe gushasha uyu munsi shikanye ubwanje mwami hejuru y'iki gica cy'amasengesho nishize hasi kandi nkozwe n'isoni nunamitse umutwe ndawerekeza mu ivu aho wankuriye mwami Imana maramajwe n'intege nke n'ukutizera kwanjye mparira mwami n'intege duintege twese niyumva nka Mose ko twese turi mu nzira yo gusohoka ntidushaka gusiga n'umwe dushaka gutwara umwe wese mwami n'abawe ndabasavye ku bwawe hezagira bano bantu no munsi mwami ubikore kandi umwezagire hamwe nabo data kandi izina ryawe rishimwe icubahiro kibe icawuduha kwizera ko ibihe bidashira mwami mubyo tubikwishikaniye ubu jewe ndi hejuru muri bibiliya hejuru ya rutare ndagusabye ubuzima bwanjye mwami mparura mu isezerano ryo watanze ndazi ko uzoshitswa kandi ko ari ukuri untera intege yo kuvuga aya majambo untera intege mwami unyobore mu byo nza gukora no mu gukora ndakwihaye ubwanje hamwe n'iri sengesho mwami izina rya Yesu amen. ukwizera kwanje kuri kuri wewe wewe mwagazi w'i Karuvariyo umukiza ava ku Mana ubu unyumvirize mu gihe nsenga jana ibyaha byanje kure
Take all my sins away.
Oh,
let me from this day be
me away.
Now let's stand real quietly.
To
thee, thou. Let's just raise your hands to you. Oh, Savior, consecrate yourself to God now.
Now,
Lord,
while
I pray, take all my doubts away. Oh, let me
Yo, ndeke kuvuya umunsi ngo wawe rwose.
Now together with our hands
up. Lord Jesus,
Mwami
Yesu,
I now
ubu ndishikanye
consecrate myself to
kuri
thee.
Wewe.
A life of
ubuzima bw'igikogwa utagira gato sibiruhishirije
kukwizera
n'ibirushirije ndatakambye ko noshobora kuba
umusavyemewe
birushirije mu buzima bwanje bugiye kuza gusuma uko nabayemo mu buzima burenganye wari rukutizera kwanje kandi udushumuje ukwizera kwawe abera rimwe risa ndakwihaye ubwanje
mu
izina rya Yesu Kristo
mu gihe
twunamitse imitwe yacu mu gihe ngendera mu mwijima inzira y'inzitane y'ubuzima
Be thou my guide.
Wewe umurongozi wanje.
Darkness turn
utegeke
to kumwijima
uhundikiramo umunsi.
Wash all
utekure ubwoba
bwanje
bwose.
No,
sinze
usubire
gutakara.
Ever stray from thee. As we bow our heads now, yet feel like that the morning message has done you good. Give you courage. If you would just raise your hands to God and say, God, thank you. I got both my hands up because I just feel so that it's helped me. It's given me courage. Some things I said I didn't think I was going to say, but it's already said. There's a rebuke to me. I found myself. I'm not the way that I thought it would be, but I found myself guilty and crying out to the Holy Spirit.
Mana mfasha kuva iyi saha
uburyo nzawumusa byishikanye birushirije sijyewe jenyine nsengera namwe ndabasengera ko twese hamwe umubiri wa Kristo wamagariwe gusohoka uva mu isi witeguriye igihugu cyasezeranwe ku Imana intera intege zo kuvuga inzira gutuma inzira igaragara ku buryo abo mutazoyihisha nzobabwira ku bwubwo bw'Imana nzobakurikira
amakanda y'amaraso yiwe watubwiye imbere kandi nzo twari umusaraba washikanye gushikaniraho urufunguzo bwa hanyuma rero nje muhera kwambara igitsibo hariho igitsibo cyane twagwaye ibi data ukishikaniye kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe amen
We thank the Lord for this.
Turagukengurukiye mwami kubiri. Naho
buzima
bucikari w'Imana.
Nihebe
ubutekereje n'uguca bugufi.
Mugendere
mu muhemu. Mugendere muvuge mu mwambare mwigenzi nk'abakristo baciye bugufi. Kandi batekereza. Ubu nimureke ibingo bitsindwe. Ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo rivugira mu ngabire. Mu gihe ingabire imwiza uwundi arabivuga. Iyindi ngabire iraza kandi
ivuga cyo kumwe. Murabona
nyine neza hamwe n'ijambo kandi neza hamwe n'igihe Imana iri kumwe natwe se ukuntu turi mushimira ubona hamwe n'imitwe yacu na mise namba mushiki wacu duhumudiho
ujyana
izina rya Yesu hamwe nawe yinjize gukungira mu mitego yose kandi igihe ibigeragezo bigukikije ongera gusa rijya zina ryera mu isengesho kora ibyo gusa vuga ijambo vugize mu turirimbo ubu mu gihe tunamutse yasezeranye Janin is in a jaiso hamwe nawe Ihinzo Unigabaro Izo umunezero kandi rikuremeshe Yo rijane amuja hose Izina ry'igiciro Ubu nimuze turamukanye muze tuvuge tuti ndagusengera mwene data kandi usengere Ijuru izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo kumugoshe kizigire byo ku isi n'umunezero
umwe yacu
namitse turirimba igitero gikurikira
ujyane
izina rya Yesu hamwe nawe
nk'inkingi igukingira imitego yose When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer.
Precious, 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 Izigiro byo kwisi n'umunezero mu ijuru hamwe n'imitwe yacu namitse n'imitima yacu hamwe nayo hamwe no gutahura kwa Yesu Kristo avuze ati wumva amajambo yanjye kandi akizera wantumye afite ubugingo budashira kandi ntazuwari mu rukinja ariko yavuye mu rupfu yinjira mu bugingo tuzi ko twebwe turi ubuntu bw'Imana ntidufise igikukiriza cyacu hamwe no kwishikana kuri we tugitondo ku buryo ubuzima bwacu buzo hinda uno munsi tukazoba dukeneye mu byumviro byacu tuzogerageza kubaho muri ubwo tekereza n'uca bugufi yuko twizeye ko cyo dusaba Imana Imana icyo kiduhumwe wese kandi tutavuga ibibi kuwundi cyangwa umuntu wese tuzosengera abansi bacu kandi tuzobakunda tubagirira neza abatugirira nabi Imana ni umucamanza w'ibyiza n'ibibi hamwe
God is the judge of who's right and wrong. But on the basis of this,
ngiye gusaba umugozi wacu mwiza muri data Levi, namaze gusengera kuramya mu ijambo ry'isengesho mwene data Levi.